mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo icanzo hagati y'ibihendwi by'ishengero n'ibimatanishijwe udushasharandwi bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya 17 ukwezi kwa gatatu umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na 63 ku mugoroba i Jeffersonville, Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwiriwe neza abagenzi, ni ibako rihambaye kugaruka ngaha mu nzu y'umwami ijoro mu gikorane, kandi tukibeshwaho na manu y'iki gitondo k'ubugingo bwacu bwari bwahezagiwe bikomeye n'ukuba mu nyonga hiwe hahambaye. Kandi ubu iri joro dufise dutanguriye kuri iki cigwa ca icanzo hagati y'ibihendwi by'ishengero n'ibimatanishijwe udushasharandwi. Kandi neza nariko ndavugana n'umugenzi kuri uno muhingamo, kandi nkumbura umwami abishatse igihe kimwe muri iri cinamba atanjanye muhira canke nshoboye kugaruka ntagiye hakurya y'amazi canke ikintu kinaka, nifuza gusubira gufata inzamba za nyuma ndwi. Murabona kandi ivyo bintu vyose irafatanye, kandi rero hariho n'ivyago vya nyuma ndwi muri ibi, kandi ivyo vyose vyinjiranamo neza nk'uko tuja kubibona uko twigira imbere. Rero iri joro mu gihe dutekereje gatoya, noshobora kurandira gatoya gusira ijoro hamwe na buno nyene ngarutse ngaha. Rero ubutumwa bwose navutse muri Phoenix sinigeze na rimwe nsarara, murabona ivyo nivyo. Kandi yo mana we, navuze ubutumwa bigoye, kandi ivyo ndibaza vyari bikorane 27 atagusarara. Ariko ni kirere co ngaha, murabona gusa bisanzwe ni habi gusa nyene ngaha, ni kiyaya gusa n'ahantu hameze nabi gusa ngaha, kandi ku magara murazi ico nshaka kuvuga. Nini habi, kandi umuvuga butumwa wese afise yavuze agira umuhogo umeze nabi mu gutangura. Umuganga w'umugenzi wanje yaravye mu muhogo wanje igihe kimwe kugira arabi kitagenda neza, yavuze ati nta na kimwe, yavuze atufise usigi ibigatuku tugozi twamajwi hariya. Yavuze ati ivyo biva ku kuvuga ubutumwa, yemwe ndakunda ivyo bikwiye murazi. Vyatumye niyumva neza kuruta mu gihe bishobora kwitirirwa kuvuga ubutumwa, murabona vyoba vyiza cyane kubwo bwami bw'Imana. Rero ntitwoshoboye kuba dushobora kugira mu mibiri yacu ikimenyetso cya Yesu Kristo nk'uko Pawulo yari agifise amaze gukubitwa, ariko twoshobora kugira ikimenyetso cyacu mu kuvuga ubutumwa no gutanga ijwi ryacu turwanya ibintu bibi. Rero turakenguruka yuko tudategerezwa kongera gukubitwa cyane gushika iki gihe. Rero turi ni bangahe ngabasomye iki gihe, n'igihe kigabagenzi canke bumvise murazi, n'igihe kigabagenzi ivyo vyaramhungabanije cane. Namba mutabwumvirije, ndifuza mu buryo bunaka namba mwoshobora kubwumviriza canke ukuntu kunaka bisa n'ivyampungabanije. Nashaka gusa gutereramwo ibi imbere yo gutangura igikorane nk'igihinga canke iminsi 10 heze nari nazazaniwe gusa na gusa isisisi. Sinashaka kuvuga ubutumwa canke iki cyari cyo cyose koso, sinari ndabizi wamengo coshobora kuba ikintu kinaka kibi, kandi sinari nzi neza icyari cyo. Rero na igitondo kimwe hakiri kare naravyutse nagiye hejuru mu manga Sabino, iyo uvuye muhirani nk'iminota 30 yo gutwara imodoka gushika ku canke 40 gushika ku mutwe w'iyo manga Sabino. Rero hari barabara ry'ibirometero 50 iduka mu musodi, igihe gitangaje hari hejuru, igihugu gitangaje hari hejuru. Ndashobora kuba hariya mu bugaragwa aho igipimo c'ubushoye kiri kuri 22:32, ubunyene hanyuma iminota 30 hakari metero zibiri z'igice z'intimbatimba zibarafu. Murabona hejuru y'umusozi twari Phoenix, ubuvubaho hari ibipimo by'ubushuhe 4 munsi y'ubusa, ikidengeri cyo kogeramwo carashushijwe n'abantu boga kane nko mu minota 40 yo gutwara imodoka kuva hari yari 11 munsi y'ubusi ifragrast murabona iryo niryo tandukaniro hagati y'imiyaga imanuka n'ubugaragwa kandi heza cyane ku magara ku barwaya asima n'ibindi ariko ubunagiye hejuru mu manga kandi naraduze hejuru nashobora gushika kandi nabajije umwami mu gihe nari nicaye hejuru hari ico ibi byose byasigura n'ibindi nari meze nk'uwazazaniwe kandi sinarinzi gusa ico gukora kandi rero mu gihe ariko ndasenga ikintu gitangaje cyarashitse ndashaka kuba umwizigirwa rero nashobora kuba natwawe n'itiro byoshobora kuba byarabaye nk'ukuzazanirwa canke ashobora kuba harabaye iyerekwa ahubwo no hengamira kwizera ko ryari iyerekwa kandi ibiganza byari hejuru mvuga nti mwami kurya guturika bishaka kuvuga iki hanyuma abamarayika ndwi mu gicu kimeze nka piramide byankuye hasi maze bihindukirira mu buseruko bishaka kuvuga iki nari mpagaze hariya nsenga kandi ikintu kinaka cyarashitse kandi rero ikintu kinaka caguye mu kiganza cyanje kandi ndazi namba mudatahura ibintu byampemu byoshobora kusa n'ibintu bitangaje cyane ariko ikintu kinaka caguye mu kiganza cyanje kandi ndazi yari inkota kandi ikindi cyari gikozwe n'utubuyenge n'utubuyenge twiza cyane ntari bwigere mbona kandi ikirindi murazi aho ndibaza ko ariyo kurinda ibiganza byayo gukomereka murazi mu gihe abantu barwana yari inzahabu kandi ubugi bw'inkota ntibwari burebure cyane ariko bwari bukarishe nk'urwembe bwasa n'ifeza buyagayaga kandi cyari ikintu cyiza cyane ntarigera mbona yakwiranye nyene n'ikiganza cyanje neza na neza kandi nari ndayifise navuze ntukuntu ari nziza narayirabye rero niyumviriye nti ariko urabizi namye nk'inyi inkota nari meze nk'uwanezerewe yuko ntabayeho mu gihe bazikoresha kuko ndatinya imbugita kandi rero niyumviriye nti ni iki nokoresha iyo kandi mu gihe mfashe mu kiganza canje ijwi rivuye ahantu hanaka naryavuze riti iyo ni inkota y'umwami hanyuma rero birandeka yemwe naribajije icyo vyasigura iyo ni inkota y'umwami iyaba yaravuze inkota y'umwami nkumbure nari kuba nabitahuye ariko yavuze inkota y'umwami rero nshobora kuba ntabitahuye neza cyane ariko nibajije nti hari umwami umwe gusa n'imana kandi inkota yiwe ni iki karishe gusumba inkota y'ubugi bubiri murabona kandi ni aba muri jewe amajambo yanje murabona kandi niyumviriye mu ndwano y'inkota murabona kandi uko ndavyose ntahura ijambo na rimwe ryavyo ariko canke ibwirizwa rimwe ry'indwano y'inkota ariko aho ngeza gutahura nuko imbugeta zigongana hanyuma amaherezo inkota nambatsugaye umwansi nawe mwugaye inkota gutya hasabwa inkomezi ku muntu arwanisha inkota kuko murabona inkota yiwe yoba itumbereye umutima wanje niyanje kuyu ariko zirugaye mu gihe imbugita zacu zagonganye hanyuma rero ziragongana maze rero inkota zigafatana kandi uja gushobora gutsinda uwundi hasi inkota igenda itumbereye ku mutima rero hasabwa naho nyene inkota ari jambo hasabwa ikiganza cyo kwizera kw'inkomezi kuri gumiza hariya kuri tumbereza ku mutima w'umwanzi rero atari kumenya ibyo bintu ariko gusa icyo naronse cyose kuri wico no nshobora kuvuga narakibabwiye rero ivyo murabizi nibaza ko vyari none si umwami wacu yavuze ko ico yaronse kuri data ko yakivuze kandi ataco yasigaje na kimwe kandi rero dushaka gukora ivyo bintu ko gibije kandi namba muzoba abanyabwenge nyabo no gusenga ndazi neza ko muzotahura ikintu kinaka vuba cyane rero ikintu kinaka nizigiye ko kizohishurwa rero muri iki gitabo muze twese tuzingure ku gice cya gatanu cy'igitabo cyitwa uguhishura kwa Yesu Kristo rero cyo mu ijoro nagashashara kambere kandi udushashara tune twa mbere twugururwa n'abagendera ku ifarasi bane umwe kuri buri gashashara kubitisi hanyuma rero ntibizoba birebire tuzobibona nkumbure kuva kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu nko kuwa kane hanyuma nibaza kuwa gatandatu kandi aka gatandatu naga shashara kindwi nkumbure bizoba birebire cyane rero nkumbure bizoba hakanya gatoya ko gufata karuko gatoya dutegerezwa gutangura ibikorane ngaha ndibaza isaha imwe mu majoro yo mwiyinga kandi ntegerezwa kuba hakuri arutari isaha imwe n'igice neza na neza hanyuma rero ibyo bizodushoboza gusohoka nk'isaha zitandatu z'ijoro rero rero na narengeje ku isaha muri iki gitondo sinabishaka gusana sinzi ryari kuko sinzi cy'ugendera ku ifarasi wa mbere arico sinzi aka kabiri aka gatatu aka kane aka gatanu aka gatandatu canke agashya sharakindwi jewe muri uyu mwanya sindabizi murabona mparura kuriwe rero niyo mpamvu nzogerageza iri yinga ubuntu bw'imana bumfashije nizera yuko namba mutahura byimbitse murazi mukwerekwa ntushobora guhishura ibintu imbere yuko weremererwa kubihishura ni kangahe mwese mwumvise mvuga ibi genda mu nzu nkumbura inkofero zobirambitse nga kandi uyu mwana munaka n'ibindi ntazokira imbere yuko iyi zobirambitse nga sinshobora kubibabwira cyane nkuko ntashobora kuyihashira itegerezwa kujanwa mu bundi buryo bunaka umuntu munaka wundi ategerezwa kuyifata no kuyijana kandi ikintu cyose gitegerezwa kuba mu rutonde hanyuma bishobora guhishurwa kubw'ibyo rero musenge rero imbere gato yuko twegera igitabo reka tuvugane nawe twunamitse imitwe yacu mwami Yesu twese hamwe ntidukwiye ntitwogerageza mu buryo na bumwe kwegera iki gitabo cera muri iki gihe cera rwose aho ubugingo bumanitse mu gihe bwerekejemwo tutabajijwe mwami yuko uwo wenyine ashobora guhishura iki gitabo aheza agira ibikorwa by'intege nke z'umuzavyi wawe heza agira ijambo uko rigenda rivugwa rishobore kugenda mu bushobozi bwa mwemu kandi bishoboke isi ya mwemu ya abafise inzara n'inyota vyo kumenya ubugororotsi no kumenya ubugombe bw'imana ese ryogwamwo hariya maze rikavyaruka ubwoko bwaryo buri bikore mwami ishimwe ryose rizobiryawe abashonje n'abanyotewe bashobore kuronka imfungurwa n'ibinyobwa iri joro bivuye mu ijambo tubisavye mu izina rya Yesu we uguhishura guturuka ko amina rero ubu tugiye kuzingurura mu gice cya gatanu ubu utusi udushashara indwi ni cyanzo hagati y'ibihendwi by'ishengero n'udushashara ndwi rero hariho n'igice cya gatandatu cya kandi hariho igice cya kane bambe kivyahishuriwe Yohana kandi muri cyo mu buryo bumwe vyahishuye ikintu kinaka kizoshika inyuma y'aho ishengero rizamuriwe ni ukuvuga ishengero rizamurwa mu gice cya gatatu kivyahishuriwe Yohana kandi ntirigaruka gushitsa mu vyahishuriwe Yohana igice cya cumi n'icyenda murabona ku bw'ibyo ishengero ntirica mu mibabaro ndazi yuko binyuranije na hafi ya buri mwigisha nigeze kuvugana nawe ariko sisi singomba kudahuza n'abantu ngo ngomba kuba mwene so ariko ntegerezwa kwigisha nyene uko nshobora kubibona ntabikoze sinshobora kubishyira hamwe murabona kandi rero namba rizamurwa imbere y'imibabaro cyangwa inyuma y'imibabaro nshaka kudugana naryo nicyo kintu nyamukuru rero ibyo bintu turavyibaza gusa kuko atamashure ndagereranya ndaraba nkabona ibyo ari byo canke icyo byari mu isezerano rya kera bikaba ari ikigereranyo canke igitutu c'isezerano rishasha maze nkagira icyumviro kina kacirgirisha shariri murabona nkuko yaba Noa yinjiye mu bwati mbere yuko imibabara itangura ikigereranya ariko ni mbere yuko Noa murabona yinjira mu bwato Enoki yaratuze murabona imbere yuko agira ikintu na kimwe gishika Naroti yahamagariwe kuva I Sodoma imbere yuko agace kamwe k'imibabaro kabaye yo kurimburwa ariko Aburahamu yari ico gihe cyose hanze yabyo murabona iki bigereranyo ariko ubu turaja gusoma umurongo wa mbere ndaja gusoma imirongo ibiri cyangwa itatu yabyo mbona igitabo mu kuboko kw'iburyo kw'ibyagiye kuri ya ntebe cyanditse imbere n'inyuma kidombagije kudushasharandwi tukimatanije tudomye mu ikimenyetso mbona umumarayika w'inkomezi nyinshi yasemereza ijwi rirenga ati nindabereye ko azingurura kirya gitabo ngo amene ikibi kimatanije ntihagire uwo mu ijuru cyangwa uwo ku isi cyangwa uwuye cyangwa uw'ikuzimu ashobora kuzingurura icyo gitabo cyangwa kukiraho mbega igitabo nanjye ndizwa cyane n'uko atabonetse ubereye kuzingurura icyo gitabo cyangwa kukiraba
And I wept much because no man was found worthy to open and to read the book, neither to look thereon. You speak about unworthiness.
Rero muravuga ku bijanye no kuba utabereye, atanabereye no kukiraba. Nta muntu n'umwe. Nta na hamwe umwe muri ba bakuru arambarira ati ntacurira ehe intambwe yo mu muryango wa Yuda umunago wo kugishitsi cya Dawidi yaranesheje ngo azingurure igitabo amene ibikimatanije ndwi mbona hagati ya yantebe na vya binyabugingo bine ano hagati ya ba bakuru umwagazi w'intama hagaze asa n'uwishwe afise amahembe ndwi n'amaso ndwi nibyo mpemu ndwi z'imana zatumwe kwamaze ija mu isi yose araza agikura mu kuboko kw'iburyo kw'ibyagiye kuri ya ntebe turahagarara umwanya mutoya uhereye mu gusoma ibyahishuriwe Yohana gatanu kumanuka gushika ku murongo w'indwi urimwo iki gitabo cy'udushasharindwi gihishura mu cy'imituragaro ndwi yo mu byahishuriwe Yohana cumi rero namba muriko muravyandika reka tuzingurure mu byahishuriwe Yohana cumi akanya gatoya gutyo muje gutahura imbere y'uko tubishikira rero ibi ni mu gihe cy'iherezo kukumviriza mbona umumarayika wundi w'inkomezi amanuka ava mu ijuru yambaye igicu no mu mutwe yari yambaye umunyu w'amazi namba muraba neza uwo ni Kristo murabona kuko we mu isezerano rya kera yitwa umumarayika w'isezerano kandi aza tumbere y'abayuda ubu kuko ishengero ryaragiye murabona nibyo mu maso hiwe hasa n'izuba amaguru yiwe asa n'inkingi z'umuriro muribuka urya mu marayika wo mu byahishuriwe Yohana rimwe n'ikintu kimwe mu marayika n'intumwa kandi we n'intumwa kuri Isirayeli murabona ishengero ryarazamuwe murabona mu bucanke ryegereje kuzamugwa za kubw'ishengero ryiwe ubu ni mwitegereze yari afise mu minwa agatabo kazinguruye rero hacari cugaya kandi kimatanishije ishashara hanyuma kiwuguruye cuguruwe ku vya kirya gihe cyari kimatanishije ishashara turaja kubishikirira ijoro ubu igitabo kiruguruye agatabo gatoye mu minwe yiwe mu yiwe yakari kuguruye yo inge n'izuba nk'inkingi irindira kanya gatoya gusa reka ntangurira inyuma ngaha nsome yari afise mu minwa agatabo kazinguru yashinga ikirenge cy'iburyo ku musozi ikindi ku kiyaga gishinga umusozi asemerera n'ijwi rirenga nk'uko intambwe yivuga turazi yuko wari intambwe yo mu muryango wa Yuda hejuru aha ni umwagazi w'intama ariko aha ni intambwe murabona asemereye imituragaro ndwi turagara amajwi yayo Rero Yohana yatumwe kwandika ibyo yabonye kubw'iyo ntumwa inunu kubw'ibyo intumwa n'umuhanuzi bafashe ikaramu yiwe ngo bavyandike kandi mituragaro ndwimaze kuvugana ariko ngira nandike numva ijwi rivuye mu ijuru rimbarira riti matanisha ishashara udome mu ikimenyetso ibyo mituragaro ndwivuze ntuvyandike rero ibyo nibyo tutazi ibyo bisigaje guhishurwa ntibiri mu byanditswe byeri byo iby'iyo mituragaro ivuga umumarayika nabonye ahagaze ku kiyaga n'imusozi amanika ukuboko kw'iburyo gutunga mu ijuru ubu nimwumvirize arahira ibaho ibihe bitazoshira yaremye ijuru n'ibirimwo n'isi n'ibirimwo ibirimwo na ati ntibigitebye itegereze nguyu umurongo ushaka gushikako ariko mu minsi yijwi ry'umumarayika w'indwi azobagira avuze inzamba n'ihibanga ry'Imana rizoba riherahejwe nk'uko yabari yabasabye bayo ubutumwa bwiza nibo bavugishwa nayo rero murabona ibanga ry'igitabo cy'ibimatanishijwe udushasharandwi rizohishurwaho inzamba y'ubutumwa bw'umumarayika w'ishengero ry'indwi izopfugira murabona umumarayika w'indwi atangura kuvuza inzamba kandi hariho ubutumwa bwanditse inyuma hariya kandi turabufise mu buryo bw'amabande no mu bitabo rero hatanguye kuvuga inzamba y'ubutumwa ibanga ry'Imana rizoba riherahejwe murabona icyo gihe rero turaja kubibona igitabo cy'ibanga ry'Imana ntigihishurwa kugeza aho inzamba y'ubutumwa bw'umumarayika w'indwi ivugiye
The seventh angel's message is sounded. Now these points will be.
Rero ibi bintu bizoba ibikomeye mu bimatanishije ishashara ndabizi neza kuko bitegerezwa buri gace kose kwinjiranamwo. Rero byanditswe mu ibanga kuko atamuntu ahantu n'ahamwe abizi Imana yonyine Yesu Kristo murabona rero ariko ni igitabo cy'akabanga n'igitabo cy'incungu turajya kubishikira mu kanya gatoya kandi rero tuzi yuko iki gitabo cy'incungu kitazotahurwa neza rwose kirasuzumwa mu bihe bitandatu by'ishengero ariko amaherezo igihe umumarayika w'indwi atanguye kuvuza inzamba y'ibanga ryiwe aheraheza ibintu byose aba bantu bari barasuzumye kandi amabanga aturutse ku Mana nk'ijambo ry'Imana maze agahishura guhishurwa kose ku Imana maze rero ubumana n'ibindi bintu byose bikaba bikemutse amabanga yose urubyaro rw'inzoka n'ibindi byari byo byose bitegerezwa guhishurwa rero murabona sindiko ndabyiremera gusa ibyo nini kuhora hagize ndajya kubibasomera mu gitabo kurya kuvuzwa inzamba y'ubutumwa bw'umumarayika w'indwi ibanga ry'Imana rizoba riherahejwe ibyo byavuzwe n'abahanuzi bayo bera abo n'abahanuzi banditse ijambo ku ijwi ry'inzamba ry'igihe cy'ishengero ry'indwi igihe cya nyuma cy'ishengero ibintu byose byari bisigaye byari byasuzumwe muri ibi bihe by'ishengero bizoherahezwa byose hamwe kandi igihe udushashara twamenwa n'ibanga rigahishurwa hamanutse umumarayika intumwa Kristo ahagaze ku kiyaga n'imusozi yambaye ku mutwe umunyu w'amazi rero mwibuka uyu mumarayika w'indwi ari ku isi mu gihe uyu aza nk'uko Yohana yari ko atanga ubutumwa bwiwe n'uwo mwanya nyine Mesiya yaje muri iyo minsi Yohana yari azi ko yomubonye kuko yategerezwa kumwerekana kandi tubona ko mu byanditswe muri Maraki 4 hategerezwa kuba umwe nka Yohana yari yuwe ijambo ry'Imana rishobora kuzana nako kandi ni wahishura ku bwa muhemu yera amabanga yose y'Imana kandi asubiza ukwizera kw'abana ku kwizera kwa base b'intumwa kugarura aya mabanga yose yasuzumwe muri iyi myaka y'amadini. Rero ni ku ijambo rivuga njejwe gusa icyo rivuga, murabona biranditswe n'ibyo ibyo niko biri. Ubu tubona ko iki gitabo kimatanishije igishasharandwi, rero n'ibanga ry'incungu, n'igitabo cy'incungu kiba ku Mana, kibava ku Mana. Rero amabanga yose muri iki gihe ashobora guherahezwa n'ijwi ry'iyi ntumwa. Rero hano hari umumarayika ku isi kandi uwundi mumarayika ntumwa y'inkomezi amanutse. Murabona uyu mumarayika yari umumarayika w'isi intumwa, ariko hano hamanutse umwe ava mu ijuru, isezerano ry'umunyu w'amazi. Murabona yashobora kuba ari Kristo gusa. Neza na neza nk'uko biri mu byahishuriwe Yohana igice cya mbere, ahagaze hagati y'ibiterekwa kw'amatarandwi byiza haba n'umunyu w'amazi, asa n'ibuye rya yasipi na sarudiyo. Kandi hano aragarutse mu gice cya cumi nyuma y'icyo gihe kizoza, niho amabanga yose azotegerezwa guherahezwa kandi n'udushashara dutegerezwa kumenwa. Kandi avuga ko igihe giheze, kandi yavuze ati igihe umumarayika w'indwi azobagira apfutse inzamba niho ibanga ry'Imana rizoba riherahejwe. Kandi nicyo gihe umumarayika azogaragarira, turi hafi ahantu hanaka, n'iby'ubu mubimenye. Udushasharandwi tumatanije ibanga ry'igitabo gushikaho dushobora kubona icutwo dushasharandwi twamatanije imbere, turiko twibaza gusa ibyo bintu, kuko nk'uko nabivuze muri iki gitondo mu butumwa bwanje butoya bwo muri iki gitondo bw'ingene Imana yihisha mu byicishije bugufi. Murabona turazi neza ko dushobora kubura icyo kintu kiretse gihishuwe rwose, kandi neza na mwemu yera, kandi cyemezwa na mwemu yera nyene. Murabona namba umuhanuzi ahagurutse kandi akatubwira icyo ko ibi bivuga neza ibyo, hanyuma Imana ntibyemeze, nimubyibagire. Murabona ariko Imana mu byo yavuze byose mu kintu cyose itegerezwa kucemeza kugira kibe cyo. Murabona kubw'ibyo abana biwe baba maso kuri ibyo bintu, murabona kandi bamera magabo mubimenye. Udushasharandwi two ku gitabo byari utudushasharandwi twugaye igitabo. Murabona igitabo kirugaye rwose, mbega murabibona, igitabo kirugawe gushitsa kugashashara kindwi kuguruwe. Cugajwe udushasharandwi. Rero hari itandukaniro n'imituragarondwi. Murabona utu n'udushasharandwi turi ku gitabo, kandi igitabo ntigishobora ibimatanije ishashara ntibizokugururwa gushitsa ku butumwa bw'umumarayika w'indwi. Murabona kubw'ibyo turiko twibaza, ariko uguhishurwa kw'inkomoko kw'Imana kuzoba gutunganye muri uko kuri kwemejwe. Rero ibyo nibyo neza na neza ijambo rivuga riti niho ibanga ry'Imana rizoba riherahejwe muri icyo gihe. Kandi iki gitabo cyugajwe udushasharandwi, mwibuke cyari cyugaye hano mu byahishuriwe Yohana igice cya gatanu, kandi mu byahishuriwe Yohana igice cy'icumi kiruguruwe. Kandi tugiye kuraba icyo gitabo kivuga, icyo gitabo kivuga ku byerekeye ingene cyugururwa. Rero ntibimenyekana gushitsa umwagazi w'intama w'Imana afashe igitabo, rero amena ibimatanije ishashara hanyuma yugurura igitabo. Murabona umwagazi w'intama w'Imana wategerezwa gufata igitabo. biranyegejwe ubu mwibuke nta muntu wo mwijuru nta muntu wo kwisi papa musenyeri kardinali mukuru wa karere wa leta canke uwari we wese ashobora kumena ivyo imatani jishashara canke guhishura igitabu ariko umwagazi w'intama w'imana kandi twarasuzumye turakeka turatsitara turibaza kandi niyo mpamvu turi muri uru ruzazane rwose nkuru ariko hamwe n'isezerano ry'imana yuko iki gitabo cy'incungu kizokurugurwa mu buryo butunganye n'umwagazi w'intama n'udushashara tuzugururwa n'umwagazi w'intama mu minsi ya nyuma ariyo tubanyemo ubu kandi ntikimenyekana gushitsa umwagazi w'intama afashe igitabo maze akamena udushashara kuko mwibuka igitabo cyari gifashwe mu minwe y'ibyagiye kuri ya ntebe maze umwagazi w'intama aza ku ibyagiye kuri ya ntebe akura igitabo mu kuboko kw'iburyo kwayo afata igitabu yo yo nibyibwina turajya kugerageza kubishyira habona nitwabishobora kubw'imfashanyo ya mpemu yera ubu tugendera kuri we kandi tuzobona mu nyuma ni mu gihe cyiherezaho igihe kizoba cyarangiriye nta madini afise uburenganzira bwo gusobanura kijya gitabu nta muntu afise uburenganzira bwo kugisobanura ni umwagazi w'intama gisobanura kandi umwagazi w'intama niwe akivuga kandi umwagazi w'intama atuma ijambo rimenyekana mu kwemeza ijambo no kurigira rizima murabona neza na neza itegereze kandi ntibihishurwa gushitsa igitabo ntigihishurwa gushitsa ibihe by'ishengero n'ibihe by'amadini bimaze kurangira kandi nta gihe gisigaye murabona bihishura gusa inyuma yaho ibihe by'ishengero n'ibihe by'amadini birangiriye nicyo gituma ibintu ari uruvangatiraniro ijoro murabona batora inyigisho nkeye maze kira aha bajya ku ruhande rumwe bavuga bati niba uwundi umwe atora izindi nyigisho akirukira kuri uru ruhande avuga ati nibi kandi umwe wese yubakira ku idini gushitsa aho dufite amadini amajana ariko naho biri uko muri ibyo byose kubona urwo ruzazana abantu baribaza bati ukuri ni iki namba ibyo atari ko bimeze gusa uyu munsi ariko rero arasezerana yuko aho icyo gihe kizoba gihetse ijwi ry'inzamba y'umumarayika w'indwi rizovuga hanyuma rero igitabo gihishurwe murabona icyo gihe rero ntimuvuge nta n'umwe mutiba ry'abantu niba kigijwe ariko amabanga ntibashobora kuyatahura ni gute imana ishobora kuba zitatu kandi yamara imwe ni gute ibyanditswe bishobora kuvuga biti mubatize mu izina rya data umwana mpemu yera maze bigahindukira bikavuga biti mubatize mu izina rya yesu murabona yo ibintu byinshi rwose ni gute eva yashobora kurya pome maze agatuma haba ukurimbuka ku isi yose murabona ni gute ibi bintu bishobora kuba ariko aya mabanga yasezeranywe bishurwa mu gihe cy'iherezo ni ibintu bikeya byasigaye bya aba barwanyi bahambaye baje ku rubuga nka Irene na Marte Uwera Marte na Polycarpe n'abandi batandukanye na Ruteri na Wesley n'aba bose murabona ni nk'ubu ukuntu baje maze bakabaho igihe gikwiriye kugira ngo bazane umuco kandi bawatse ariko basize ibintu byinshi mu mwiza hanyuma haje igihe cya Pentecote nk'igihe cy'abaruteriyano nabo bafata inzira igoye ariko naho biri uko ni byiza ntimuvuge ko batari mukuri bari mukuru ariko hari ibyo basigaje bidashobora gusigurwa ariko rero mu kuki udushashara ntitwari bwamenwe kugira ngo bihishure mu buryo butunganye icy'ibyo bintu biri murabona ariko rero mu gihe cya nyuma y'amabanga yose ategerezwa guherahezwa no kumenyeshwa kandi udushashara dutegerezwa kugurwa n'umwagazi w'intama no guhishurirwa ishengero rero ntagiye gisigaye murabona ukuntu ari igitangaza rero igitabo rero n'igitabo cy'incungu ku bw'ibyo rero kirabandanya
Then the book then is a book of redemption Well, now it goes ahead and we bring in later on how the 144,000 is brought in and so forth. All right.
Kandi turaja kuvuga mu nyuma ukuntu ibihumbi ijana na mirongo ine na bine binjira n'ibindi ni byiza cyane bariya ni bana b'Abayuda. Ubu rero Pawulo reka dusome gatoya ndafise bimwe muri ibi byanditswe kandi nibaza ko twotegerejwe kubisoma. Ubu reka twese tuzingurwe Pawulo mu Banyefeso rimwe. Benshi ndabona ko bariko barandika bazanye udutabo twabo kandi bandika ibyanditswe babishyira ku ikimenyetso muri Bibiliya ku bw'urukurikirane rero ibyo ni byiza ndakunda ko mukora ibyo kandi hanyuma mugataha iwanyu maze mukabyiga murabona kandi mubyize mwebwe nyene rero muzobitahura kuruta murabona mubyige gusa kandi musaba Imana kubafasha gutahura rero dusome icyanditswe mfise nanditse ng'Abanyefeso rimwe 13:14 ubu muri we namwe mumaze kumva ijambo ry'ukuri n'ibyo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu mumaze no kumwizera niho mwashyiriwe ku ikimenyetso nico mwemu yera yasezeranywe niwe ngwati y'umwandu tuzohabwa kugira ngo abimana yaronse bacungure n'ubwiza bwayo bushimwe murabona ubu mu gihe ibyanditswe byacu byuguruye tu murabona mpemu yera ngaho ubyiwe ni kimatanisha igishashara mpemu yera ni kimatanisha igishashara kandi kimatanisha igishashara kivuga iki igikorwa kirangiye mpemu yera kabari ikimatanishijwe ishashara ku muntu kandi kuri urya muntu yaronse mpemu yera rero igihe ciwe cyo kwidoga kiba giheze murabona kuko n'igikorwa kirangiye akarorero naho rankorera ishyirahamwe ry'amabarabara y'itereni kandi twapakira imodoka ibyo kurya byo mu makopo n'ibintu bitandukanye byava mu ihinguriro kandi ariko rero imbere y'uko rirya modoka ishyirwa ku ikimenyetso umugenduzi yaza kuyizenguka kugira ngo arabe nambi iyo modoka yapakiwe uko bikwiriye atari uko habaye ugusekana n'ikindi kintu bwa mbere ikintu byosanzaziya ibintu kandi bikononekara kandi ishyirahamwe ry'amabarabara y'itereni yo biharugwa ko rero urya mugenduzi yarasuzuma ikintu cyose kugira ngo arabe ko byose byari mu kibanza cyabyo atari uko iyo modoka yayikuramwo rero twategerezwa gusubiramwo gushika aho umugenduzi anyugwa kandi rero igihe umugenduzi anyuzwe yugara urugi kandi umugenduzi yashyiraho ikimenyetso hanyuma rero nta n'umwe ashobora kumena icyo kimenyetso imbere y'uko ishika hica icyo nicyo mpemu yera akora murabona aragenda maze akagenzura iyo niyo mpamvu udashobora kugira ibi bintu kandi uvuga uti naravuze mu ndimi kandi narasemereye kandi naratangiye muri mpemu ibyo ntacyo bipfana nawe murabona mpemu yera agenzura urya muntu gushikaho anyurwa neza kandi akamenya yuko barimwo rero bashyirwa ku ikimenyetso gushikaho bajya ahantu y'ibihe bidashira nta kantu na kamwe gishobora no kumena kirya kimenyetso bibiliya muri ko murandika ibyanditswe Abanyefeso 4:30 havuga hati kandi ntimubabaze mpemu yera w'imana yabashyiriweho kuba ikimenyetso gushitsa ku munsi wo gucungurwa gumya rirya jambo gucungurwa murabona gushika ku munsi aho igitabo cy'incungu gihishuwe kandi aho umucungozi aza kwishyuza ibyiwe nta na kimwe gishobora kubikora murabona ntimubabaze mugume mukore ibintu binezereza imana kuko igitabo kimatanije igishashara ubu kandi mwashyizwe ko ikimenyetso mpemu yera ubwiwe n'ikimenyetso ikimatanishijwe ishashara bisigura rero iri ni jambo nakuye muri kazinduzi ikimatanishijwe ishashara bisigura igikorwa kirangiye kandi igikimatanishijwe ishashara cindwi icugururwa ibanga ry'imana ryari ryashyizwe ko ikimenyetso muri ibi bimatanishijwe ishashara by'ibanga biraherahezwa gushika ku munsi w'uko ikimatanishijwe ishashara cuguruwe kandi rero guhishura ibi ikiri imbere yacu gihishura ikiri imbere yacu Nambu uwo muntu yibati imbere y'iyo modoka maze akavuga ati hotegerejwe kuba harimwo n'iki hotegerejwe kubamo arakekeranya ariko igihe kimatanishijwe ishashara kimenywe maze urugi rukugurwa tubonamwo imbere kandi tubona neza na neza ikirimwo hariya murabona kandi ibyo bizokorwa mu gihe cy'iherezo honyene ikindi kintu kimatanishijwe ishashara gisigura ni nyego murabona kimatanishijwe ishashara gifise ikimenyetso cerekana inyego iyo uguzwe n'amaraso ya Yesu Kristo kandi washizweko ikimenyetso na mpemu yera ntubukira uwisi canke ikintu cy'igisuri nyego y'Imana ikini kimatanishijwe ishashara ni umutekano ikimatanishijwe ishashara gisigura yukuri mu mutekano ubumwebwe mutizera umutekano w'ibihe bidashira sinda bizi murabona ariko ikimatanishijwe ishashara gisigura umutekano waho kija haragurya muntu agerageza kumena icyo kimatanishijwe ishashara kandi ikimenyetso cya mpemuye ntigishobora kumenwa mwese mwaranyumvise mvugurya muntu yavuze ati umurwanizi yantumiye nkora iki oya oya umurwanizi ntiyabikoze wewe ntiwadomwe kw'ikimenyetso kuko iyo udomwa kw'ikimenyetso we abafise ikimenyetso c'inyuma ego murabona rero warasohotse ujiwe ntiyashobora kwinjira huri kuko uburyo bwonyine bwo kwinjira huri ni uguca mu nzira waciyemo yotegerejwe gukizwa kwezwa no kuzuzwa mpemu yera ari yo yoba mwe abari mwene so rero murabona rero ntiyabikoze oya oya wagiye gusa ku mupaka hanyuma uraga ruka wipfuza ibintu byinshi ntiwigeze uja na inzira yose gushikikana ni murabona hakurya ya Yorodani urupfu kuri wewe nyene murabona ubu rero raba iki gitabo kimatanishijwe udushashara kandi umatanirijwe muri icyo gitabo gushitsa ku munsi wo gucungurwa byongeye mu Baroma 8:22-23 reka tubisome kandi turaje gutanga iki dufatirako kandi nibaza ko tuja kubitahura kuruta mu kugato y'umuntu wese niyabyisomera ndabahaye ibyanditswe bikeya ngaha ku buryo dushobora kubiraba kandi mu gihe hakiriye kare rero Abaroma 8:22 mu gutangura kuko tuzi yuko ibyaremwe byose binihira hamwe bikanaramukirwa hamwe kugeza n'ubu kandi si icyo gusa ariko natwe abafise umushuzo wa mpemu natwe nyine tunihira mu mitima yacu twiteze gucika abana b'Imana niko gucungurwa kw'imibiri yacu yoho mana we ibyo ntibituma twebwe ubusho bwa kera twiyumva neza ibyo tegerejwe gutuma twese twiyumva neza turindiriye icyo gihe dutahura dutahura kw'ibi bizoba kukuza kwa mbere murabona ibidukikije biranihira turanihira ikintu cyose kiranihira kuko dutahura ko hariho ikintu kinaka kitagenda neza kandi uburyo bwonyine ushobora kunihira no kubirindira nuko habayeho ubugingo bushasha bwajemo ngaha buvuga iby'isi nshasha nk'umukenyezi wanje ngaha hashize igihe gitoye twagiye ngaha mu mangazini kandi navuze ni twabonye ikintu kidasanzwe umupfasoni yambaye impuzu kandi byari ibintu bidasanzwe murabona abari hafi ya bose ntibambara impuzu murabona kandi ku mpamvu iyi canke iyindi barasamara basohoka batambaye impuzu kandi rero basamara ibigirankana hanyuma rero ubwo meda yambwiye yavuze ati biri ni kuko biriya niko yavuze yo navuze nti mpemu nyene y'igihugu kandi navuze nti iyo ugiye mu Budage bafise impemu kanaka ja muri Finland bafise impemu y'igihugu uje muri Amerika dufise impemu y'igihugu impemu yacu y'igihugu ni ugutwenga ibitebu murazi impamvu dufise intanguriro ku nyigisho z'intumwa dufise itanguriro ku burongozi bw'abantu bahambaye nka Washington Lincoln ariko twaravuye kuri iryo tanguriro kandi turazi kigiye kuza turazi ku izina ryacu ryanditse ku gisasu kirimbuzi turazi ko ubuja buri imbere yacu ntimwihende.
We know the slavery lays ahead of us. No need of fooling yourself. Reminds me, like some of these comedians.
Binyibutsa nk'abamwe muri aba bakinyi b'ibitwenza bari hariya kuvuga ibi bitebu no gukora ubwoko bwose bw'utugugu n'abagore bigenza nk'uko babikora hamwe n'abagabo. Binyibutsa umuhungu mutoya aca mu itongo ry'abapfuye avutse uruhwa nagerageza kwibwira ko adatinya. Aratinya nyene, murabona nta muntu n'umwe ahenda. Niyo mpamvu nyene uvutse uruhwa, murabona agerageza kuvuga ko adatinya ariko aratinya, kandi iyo niyo ngorane iki gihe. Ariko yombega ibyizigiro biheza agiye kuwizera, adutse ibiganza kuko gucungurwa kwacu kwegereje. Iyo abonye ibyo bintu bigaragaye n'ibihe byiza akuwizera. Rero ibi bintu ibyo uku nihira mu mibiri yacu, mbega muri gera mubona igiti ukuntu kirwana kugira ngo kibeho, gishaka kubaho. Kandi murabona igikoko ukuntu mu rupfu ukuntu kirwana. Murabona ikiremwa muntu, ikintu cyose bidukikije biranihira. Murabona turazi ko hari ikintu kinaka kitagenda neza. Turabona muri iyi mirongo yuko hariho ikintu kinaka cyatakaye hombi ku muntu no ku isi. Ibyaremwe by'ubwoko bwose byaratakaje ikintu kinaka, kuko tubona muri iri jambo ryahumetswe ko binihira ku mpamvu kanaka.
Mwebwe
ntimunihira kiretse hariho impamvu yabyo. Nk'uko navuze ku irangi hariho impamvu. Nicyo kimwe no mu byo gusengera abagwayi. Utabanje kubona impamvu, ndazi umuti ariko ntegerezwa kubona impamvu. Iyo niyo mpamvu kwerekwa gukenewe cyane, kandi gufise ikimazi guhishura amabanga yo mu mutima. Kubwira umuntu aho wakoze ikosa nicyo gukora. Murabona umuti wofata uko wongana canke amavuta wosuka ku mutwe uko yaho uko yongana canke uko muti wari wo wose yovutse induru canke kuri wewe, namba hari ikintu kitagenda neza, zoryama neza hariya navuze uwo ni Satani. Murabona iki gihe uko turi imbere mu buganga ntituramenye ikintu na kimwe kuri ibi bintu. Uvuga uti arwaye kanseri, yemwe ibyo nta na kimwe. Ibyo bivuga gusa icyaricyo, ibyo bivuga izina ry'ikiganga kanseri, ibyo ntacyo bipfana n'icyaricyo. Ibyo ni izina tubyita gusa izina kanseri, ariko mu by'ukuri icyaricyo tucyihweje ni dayimoni. Ubu tuvuga icyaha tubyita gusa icyaha, tubyihweje icyaha ni iki? Abantu benshi bavuga bati kunywa inzoga, gusambana, oya oya, ibyo ni ibyamwa by'icyaha. Murabona ibyo ni ibyo icyaha gikora, murabona. Ariko icyaha nyacyo ni ukutizera, niryo zina bagiha canke niko bacita nambura uwizera. Ibyo bintu ntubikora, ariko uko ugerageza kwigira uwera kose n'ukuntu ugerageza kuba ugusenga kose namba ukora ibyo bintu urugutizera. Iyo ni ibyo ni byanditswe. Rero ikintu kinaka cyaratakaye kandi kiranihira, kigerageza kubaruka, kugaruka ku kubaho kw'inkomoko. Mwo kwibaza umuntu umwe yaguye avuye ku isi ahantu hamwe mu kinogo kirekire, kandi yoba ari hariya kandi yirwanira, yurira, yikwega. Bategerezwa mu buryo bunaka kuva muri icyo kinogo, ntibari mu mwanya wabo w'inkomoko. Rero bavutse induru nk'abasaze batahura impome, bavutse urwamo, baharura impome, bavutse urwamo, bakora icyo ari cyo cyose, baraboroga kuko bashaka gusubira uko bahoze. Nicyo kimwe n'iyo umuntu afashwe n'indwara aribwa kandi afise. Kubera iki? Ntibameze neza, hari ikintu kitagenda neza. Rero baraboroga, barondera kugaruka aho bari bari igihe bari bafise amagara meza. And when kandi yo ibidukikije n'abantu nk'uko bibiliya yavuze bariko baranihira byerekana ko hari ikintu kinaka yuko batari ahantu habo bategerezwa kuba baraguye bava ahantu hanaka rero nta muntu dukeneye wo kudusigurira ibyo murabona kuko mu bisanzwe turazi ko bwari ubugingo budashira baguye bavamwo kandi barataye uburenganzira bwabo ku bugingo budashira bitewe n'ukugwa kwa Adamu na Eva baguye bapfa mu bugingo budashira baja mu rupfu mu itongo rya Edeni kandi bahitanye ibyaremwe byose byaganzwa nabo babijana mu rupfu igiti nticigeze gipfa imbere ya Adamu igikoko nticopfuye imbere ya Adamu kandi hariho ikintu kimwe cyonyine kidashobora gupfa kandi uwo ni Imana kuko ari y'ibihe bidashira kandi iyo niyo nzira yonyine dushobora kwirinda urupfu dufise ubugingo budashira muri twebwe kuba abahungu n'abakobwa b'Imana ariko igihe twapfa nk'uko navuze mu butumwa bw'iki gitondo mu gukora icyaha twagurishije kubasamuraga kandi twarasimbye imanga rero turaho tudashikira Imana kuri uruwa nderw'imanga rero mu bisanzwe igihe Adamu yagwa mu rupfu yazanye urupfu ku byaremwe byose rero yari yahawe uburenganzira bwo kwihitiramwo bari babihawe neza nkatwe kugira ngo bagire uguhitamwo rero Adamu na Eva kwita nguriro hari higiti kitamenye kimenyekanisha icyiza n'ikiri imbere yabo kandi cyo nico giti cyonyine kiri imbere y'umwe wese muri twebwe murabona Imana ntikorera Adamu cyangwa Evuru uvuga uti yemwe nikosa ryabo y'ubusibyo nikosa ryawe ntushobora kubishyira kuri Adamu ubutegerezwa kubishyira kuri wewe nyene kuko icyiza n'ikibi biri imbere yawe turi ku rugero rumwe nka Adamu na Eva ariko murabo niyo twacunguwe ntituba tugishaka uguhitamwo kwacu ariko dushaka uguhitamwo kwiwe murabona rero Adamu na Eva bashaka uguhitamwo kwabo bwite bashaka kubashaka kubona icyo ari cyo kugira ubwenge ku buryo babisuzumye maze babizanira bibazanira urupfu rero iyo umuntu yacunguwe ntabacitayeho iby'ubumenyi ntabacitayeho namba ibintu by'iyisi ubwenge bw'isi ntashaka guhitamo na gatoya Kristo yabaye uguhitamo kwiwe nta kandi nta kindi yaracunguwe ntabagishaka nyene kwirongora ntashaka umuntu n'umwe wo kubabwira haja n'icyo akora ararindira gusa kandi abona uguhitamo k'umuremyi wiwe murabona hanyuma agenda mu izina ry'umuremyi wiwe igihe umuremyi amubwiye kugenda murabona ariko umuntu arendura ibwenge ashakwa kubona yemwe iyi paruwase ntakibaye ariko bampemba menshi hariya rero nzoja hariya murabona rero murabona ubwenge rero igihe Adamu yacumura mu kumvira ibyiyumviro by'umugore wiwe aho kuguma ku ijambo ry'Imana ivyo nivyo vyatumye Adamu acumura umugore wiwe yagirananiye ibiyago na Satani hanyuma rero azanira icamwa Adamu maze Adama aheba ijambo agurisha vyose yatakaje byongeye iragi ryiwe igihe yatakaza ugufatanya kwiwe n'uburenganzira ku bugingo nimwibuke umunsi wakiriye ko uwo munsi uzopfa kandi igihe yatakaza ubugingo bwiwe yanatakaje iragi ryiwe mu buzima kuko yaganza by'ikirengisi yari Imana y'isi uhoraho n'Imana y'isi ahantu hose ariko umwana wayo yari afise ububasha kuri iyi si yashobora kuvuga yashobora kwita izina yashobora kuvuga yashobora guhagarika ibiremwa yashobora gukora ikintu icyo ari cyo cyose yashaka murabona ariko igihe yakora ibyo yatakaje iragi ryiwe ubu Adamu ashobora kuvuga ati reka uyu musozi hano wimukire hariya kandi byarakorwa Adamu yashobora kuvuga ati reka iki giti hano kiranduke hanyuma giterwe hariya Mariya byarakogwa murabona kuko yarafise uburenganzira bwose gikirenga nk'Imana ntoya munsi y'Imana data wacu kuko yari umwana w'Imana ubu twoshobora guhagarika hana gusa kanya gatoya kane tugatangura ubutumwa nyabwo murabona yo rero nambi Imana yaramwejeje none gutubu murabona raba icu uwo mwana w'Imana Adamu wa kabiri yakoze murabona kandi yavuze ati ibikogwa nkora namwe muzobikora murabona Adamu yatakagiraga iryiwe isi rero yavya ryapfuye mu minwe yiwe rica kuwoja yandaja uwo yatakarije ko byose Satani yandagaje ukwizera kwiwe mu mana ku byiyumviro bya Satani ku bw'iby'ubugingo bwiwe budashira uburenganzira bwiwe ku giti cy'ubugingo uburenganzira bwiwe ku isi byari rwiwe hanyuma yatakaje byose mu minwe ya Satani yabicishije mu ntoke ziwe bijya kwa Satani ku bw'iby'ubu byari byabaye yaragarutse kandi yaranduye kandi uruvyaro rwa Adamu rwononyiragi Adamu yategerezwa kuba afisi iyo ni yo isi nibyo murabo urubyaro rwa Adamu
and the seed of Adam has destroyed the inheritance that Adam should have had that's the earth that's right see the seed of Adam
narahagaze uwundi munsi tikusa naho mbaye nariko ndavugana n'umuntu wari yahejuru ku musozi ndaba hasi navuze nti uvyiyumvira kwiki ko haciye imyaka 300 umutama papa go amanutse ku gitwazi ciwe gitwara imizigo n'umugore wiwe n'abana biwe bicaye inyuma yaduze hariya hantu hanaka kandi yabaho mu mahoro nta busambanyi bwari buhari nta whisky nta kamari nta na kimwe cari kihari hagati yabo babaho neza kandi mbwebwe zaramanuka ko koga buri joro muri Tucson hano ziduga kandi ubwoko bw'igihahe n'ubwoko bw'igite erwa vyarama mashugwe ku nkengera kandi Yehova abiravye ashobora kuba yaratwenga rero umuzungu yarashitse none mbega yakoziki yararanduye ubwoko bw'igihahe yahumanuje igihugu na mabakure y'inzoga n'amacupa ya whisky barononye imico y'igihugu uburyo bwonyene bwo kwikura kw'abahindi kwari ukwici fungu kwaziwe imbogo igihe nariko ndasoma ndi Tombstone uwundi munsi mu nyubako ndanga karanga hanyuma nabonye amashusho ya Jeronimo kandi benshi muri mwebwe mushobora kwiyumvira ko Jeronimo yari umuhemu kubwanje yari umunyamerika w'inkomoko yagwanira gusa ibyari ukuri ko Imana yari yarabahaye ubutaka igihugu n'ikibanza cyo kubamo sindamutsindisha kandi igihe abo basoda b'abazungu baza hariya kubwi nguvu batwa ari igihugu cabo kandi babica nk'umugwi w'isazi kandi hariya hari foto y'ukuri yaho Jeronimo yavurira abantu canke ibitaro vyiwe byari ibirengeti bibiri canke bitatu biri hejuru y'ubwoko bw'igitegwa c'intete kandi abakomeretse vy'ukuri abanyamerika b'inkomoko abahindi abagwanira uburenganzira bahawe n'Imana kandi hariya Jeronimo n'umwana wiwe ku mafyinga ahagaze hariya araba abasoda biwe bariko bava amaraso bapfa atamuti witwa peniseline cyangwa ikindi ataburyo bwo kubafasha abanyamerika b'inkomoko Imana yahaye igihugu rero bamwita umuhemu ndamwita umushinga ntahe icyo yishe nticoshoboye na rimwe guheba yari umutama ariko igisoda cy'abanyamerika cyarabatondesheje hariya kandi bagenda hariya hanyuma bica imbogo bategura ingendo hanze kandi sharpe yahinguye inkozo kwica imbogo kandi bajya hariya rero bakavuga bati yo nagize umunsi mwiza uno munsi barasa bari mu modoka y'ibidanazwa cyangwa imodoka itwara abantu yavuga ati nishi mirongo ine uno munsi imbogo mirongo ine zishobora kurisha umuryango wose w'abahinde imyaka ibiri cyangwa irenga mbega bazikoresha iki bazisiga zirambaraye mu bugaragu umubyimba wayo umubyimba wo kwira karere kandi ukanukisha igihugu n'imbwebwe zawurya iyo umuhindi yishe imbogo haraba ibirori by'idini bafata ibinono bakabibika bakazobigira amasafuri y'inyama zayo barazirya inyama zo mu nda bafata izo nyama zose rero bakazimanika hanyuma bakazumisha urushato rwayo bakawurwumisha hanyuma bakarugiramo impuzu n'ihema nta na kimwe ariko umuzungu amaze kuza umuhemu n'umuzungu n'umunyamahane rero yaraje hanyuma yica izo mbogo zose gutyo yicisha inzara abahindi umuntu wese w'inkomoko yorwanira uburenganzira imana yamuhaye n'umwanda ku ibendera ry'amerika ibyo bakoreye abahindi b'abanyamerika by'ukuri ni wabo mwovuga iki yuburiye ubujya ubuyapani canke canke umwe uburusiya buje bukavuga buti va hano genda kandi ba katugira n'abana bacu ibyo batwakoreye abo bahindi ariko mwibuke twarataye twarateye kandi ubu tugiye kwimbura ni itegeko ry'imana murabizi hari igihe cyo gutera n'igihe cyo kwimbura nibaza ko ari bibi rwose ego mugenzi none byagenze gute urubuto rwanduye rwa adamu rwanduje isi ruro ngera rurayihonya neza na neza mbega murazi yuko bibiri yivuga ivyo kandi yuko uko yabikoze urubuto rwanduye rwa adamu imana rizobarimbura murashaka kubisoma reka tubirabe ndafise aho vyanditse nga zingurura mu vyahishuriwe yohani igice ca 11 maze turabibona ishika mu byahishuriwe yohani igice ca 11 maze turaja kubona icyo imana yavuze kuhonya isi igice ca 11 maze reka dufate umurongo wa 11 ndizera ko ari 11 niho turi kandi amahanga araraka uburake bwawe buraza ubumwe muraba uburake bw'imana igihe cyo gucirwa kw'amanyamateka bapfuye kirashika nico kugerera mw'abasabyi bawe nibo bavugishwa nawe no kugerera bera n'abubaha izina ryawe aboroshe n'abahambaye nico guhonerezamwo abahonye isi bagiye gukora iki kwimbura ivyo babivye atankeka iyo mubonye icaha ciruka mu mabarabara ni bangahe muri iri joro ryo kuwiyinga n'ubusambanyi bungana iki buja gukoreka muri iki gisagara iri joro n'abagore bangahe baja kurenga ku masezerano yabo y'ubugeni kururu umwobo ngaha witwa Jeffersonville n'ibikorwa bingana iki byo gukorora inda mwibaza ko biharugwa muri Chicago mu minsi 30 hagati y'ibihumbi 25 na 30 ku kwezi iruhande y'ibitavugwa n'inzoga za whisky zingana gute zinyobwa mu gisagara cya Chicago mwibaza yuko hakorwa iki i Los Angeles mu ijoro rimwe ni kangahe izina ry'umwami ryavugiwe ubusa mu gisagara cya Jeffersonville uyu munsi mbega ni byiza kurusha ubu cyangwa byari byiza kurusha igihe George Rogers Clark yaza ku bwato bwiwe murabona twanduje isi rwose n'umwanda wacu kandi Imana izohonya abahonye isi ni ko Imana yavuze namye niyumvira yuko hariho ikintu kinaka muri jewe gikunda kuduga mu misozi no kuraba ingene Imana yayiremye ndanka Florida aho bafise bya biti by'ibigazi byakozwe n'ubuhinga bw'abantu kandi iyo mana we no pfuma mbona ingona zitsungagitse umurizo wazo hariya mu bugaragwa hako mbona ubwo buhumbyi bwose n'ibintu byose bakora i Hollywood nabirya bikayangana n'umugwi we mboregwa kandi iyo mana we ndiyumvira gusa nti umunsi umwe yego ariko mwibuke bibiliya yatubwiye muri Matayo igice cya 5 yuko abatekereza bazoragwa isi nivyo abatekereza n'abicisha bugufi bazoragwa isi Yesu yavuze ati hahigwa abatekereza abiyoroheje batagerageza gusa kuba ikintu kinaka gihambaye bazoragwa isi niko Yesu yavuze ego ubu barayanduje kandi Imana izobahonya ariko abatekereza bazora gwisi inyuma yahimariye kwezwa rero yo manawe rero icemezo cinyego cyari cyarafashwe kiri mu minwe ya nyenecho w'inkomoko Imana mushobora vyose icemezo cinyego yisi niyo ubugingo budashira igihe Adamu yari agifise hanyuma iminwe yanduye ya Satani ntiyashobora kugifata ku bw'ibyo cyasubiye kuri nyenecho w'inkomoko Imana ubwayo tugiye kubibona mu kanya gatoya gusa nguwo yicaye ku ntebe y'ubwami agifise mu minwe yiwe icemezo cinyegu yo ibyo bituma niyumva neza muri mwembe icemezo cinyegu cy'ubugingo budashira icemezo ntabandi ukacinyegu y'ubugingo budashira igihe Adamu yabutakaza arondera ubwenge mu gishingo cy'ukwizera casubiye mu minwe ya nyenecho Imana mushobora vyose mbega ikintu gihambaye ni vyiza mukurindira gikora iki mu minwe y'Imana kirindiriye uburenganzira bw'incungu yaciye inzira yo gucungurirwamo yaciye inzira kandi umunsi umwe umucunguzi ategerezwa kugisubirana murabona aho tugeze ubu turaja kuraba uwo muntu yicaye ku ntebe y'ubwami ni vyiza kirindiriye uburenganzira bw'incungu incungu yiwe mbega iki gitabo cy'incungu n'icemezo cy'inyegu icemezo cy'inyungu nta cy'inyegu ntabanduka n'ikihe mwavuze muti ntabanduka mbega ntibanduka bisigura iki bisigura yuko kironderwa inzira yose gushika ku itanguriro ryacyo akarya karya kana gatoya akawino muri iki gitondo igihe kakorokera mu mutukura ubucafu kajanye inzira yose kandi yicacamaze kwatugwa kikagwa mu maraso ya Yesu Kristo yo manawe bitanga uburenganzira ntabanduka bisubira neza na neza kumuremyi ubugira kandi uciko umwana w'Imana icemezo cinyegu ntabanduka kiri mu minwe ya mushobora vyose yo mana we incungu yacu isigura yuko kwegukira biciye mu mategeko ibyo Adamu na Eva bari batakaje byose yo mana we mbega byokora iki ku mukristo yavutse ubwa kabiri nukwegukira kubereye kuri ibyo bikogwa ntabanduka icemezo cinyegu y'ubugingo budashira bisigura yuko mufise ibintu byose Adamu na Eva batakaje ubivuze kwikimwe ne data kwegukira icyo cemezo Adamu ntiyashobora kugira ibisabwa by'incungu inyuma yaha aboneye yuko yazimiye yari yacumuye kandi yatandukanije ubwitandukanije ubwiwe n'Imana yari kuri uru ruhande rw'icyobo ku bw'ibyo ntiyashobora kugicungura ntabyo yashobora gukora kuko yari akeneye incungu bwiwe ku bw'ibyo ntiyari gushobora kubikora ariko icagezwe casaba umubyeyi mucunguzi cagezwe cy'Imana casaba umucunguzi wo mu muryango mushaka kwandikaho umucunguzi wo mu muryango murahasanga mubarewe 2:5 nta mwanya wo kurondera cyane ibi kuko muzi buri canditswe cyo twaye ijoro rimwe murabona ariko icagezwe cy'Imana caronse igisubirizi rero ni gute nimba Imana itemeye kwakira igisubirizi ariko urukundo rwamugobereye kubikora kugira umuntu nta nzira yo kugaruka yarafise kandi nta nzira kuri we yo kugaruka yarayagiye ariko ubuntu bw'Imana bwahuye n'uyu mucunguzi wo mu muryango mu muntu Yesu Kristo icagezwe cyabisaba ubuntu bwa kijiji bisabwa bwa kwiji bisabwa yo ubuntu butangaje Yesu kuntarijwi iryoshi icagezwe cy'Imana casaba igisubirizi kitagira agasembwa. Kandi ninde yararogotse umuntu wese yavutse habayeho guhuza ibitsina inyuma y'iyo mibonano mpuza bitsina buri wese kandi umwe wenyine atarameze uko yataye uburenganzira ku bugingo budashyira no kuba umwami w'ikwisi. Yo igihe niyumvira icyo cyanditswe kuko wewe yaducunguye tugaruke ku mana ngo tuganze duheze tuba abami n'abaherezi ku isi yo mana we iki umubyeyi mucunguzi yo ese ukuntu tworonka ngaha ikintu tworonka ngaha murabe neza icyagezwe cyasa mu mubyeyi mucunguzi gucungura ikintu cyatakaye ubuntu bwahuye n'ibisabwa mu muntu Yesu Kristo uwo mutungu mu muryango ategerezwa kuvyarwa n'ikirema muntu. Rero twobaye gute igihe umuntu wese yabyawe ategerezwa kandi umuntu wese atoshobora kubona ko kwari uguhuza ibitsina hariya rero by'ukuri ni impumyi pe murabona kuko umuntu wese yabyawe n'umugore kandi Imana yasaba umubyeyi mucunguzi kandi yategerezwa kuba umuntu. Yo mana we rero muca mugira iki icyagezwe cyasa umubyeyi mucunguzi. Rero niyo shobora gutora umumarayika yategerezwa kuronka umuntu kuko nta bucuti dufitaniye n'umumarayika ariko dufitaniye ubucuti hagati yacu. Umumarayika ntiyigezagwa we n'icyaremwe gitandukanye afise umubiri utandukanye ntiyigeza akora icyaha aratandukanye ariko icyagezwe cyasaba umubyeyi mucunguzi. Kandi buri muntu ku isi yabyawe n'igitsina rero ntimubonaho niho biva aho niho icyaha cyatanguriye. Rero murabonaho bigeze rero nguwo araje urubuto rwawe ni rw'inzoka rwarinjiye murabona. Rero mwitegereze byasaba umubyeyi mucunguzi kandi umucunguzi umubyeyi mucunguzi ategerezwa kuvyarwa n'ubwoko bw'umuntu. Ngaha turi mu mbobane ariko mureke ndabumvishe inzamba ukuvuka ku nkumi kwazanye cya kintu amina. Ukuvuka ku nkumi kwazanye umubyeyi mucunguzi si uwundi ariko n'Imana nye n'ubushobozi yahindutse Immanuel umwe muri twebwe. Immanuel wa umubyeyi mucunguzi yarabonetse murabona ukuntu Imana ishyiraho igisabwa kandi nta kintu dushobora gukora ariko rero ubuntu burinjira namwo hanyuma bugatwikira icyo cyagezwe hanyuma bukazana cya kintu amina. Yo niwashika hariya muhira ninaronka kazu kanje gatoya hariya ko mwene data nevira ririmbira mwese nimwumve ikintu kinaka hariya hepfo igitondo kimwe kiririmba kiti ubuntu butangaje se ukuntu hari ijwi ryiza bwacunguye umutindi nka jewe mutopfuke mutimani shimwe mutamamwe ne data braname yamaze gushika nguwo murabona ego yo n'ubuntu bwanyu nyigishije mu mutima gutinya bwari ubuntu bwakuyeho ubwoba bwanje ubwo buntu bwaje gute igihe nizera. Mwe mu murindire gushika tuwashike mu kanya yo mana we rero murabe cya gitabu cya Rusi gitanga ijisho nziza y'ibukuntu Bowazi kandi Naomi yatakaje ibyiwe mwebwe murabe mwaranyumvise ndabyigisha sibyo muduzi ibiganza nimba mwaranyumvise ndabyigisha. Rero muratahura murabona Bowazi yategerezwa kuba umucunguzi kandi niwe wenyine yari kubishobora yategerezwa kuba umuvyeyi umuvyeyi wo hafi kandi mu gucungura Naomi yaronse Rusi uwo yari Yesu. Bowazi yagereranywa Kristo kandi igihe yacungura Isirayeli yaronse umugeni w'umunyamahanga. Rero murabona byiza cyane turabifitse kuri bande ndabizi neza ngaha hantu hanaka mwashatse kuyironka. Rero mwitegereze ubategerezwa umuvyeyi rero murabona umumara malayika ntiyari kubikora umuntu ntiyari kubikora ategerezwa kuba umuntu ariko ha ntashobora kuvyarwa n'umugore mu guhuza ibitsina rero ukuvuka mu nkumi mpemu yera yatwikiriye Maria rero Yesu ntiyari umuyuda Yesu ntiyari umunyamahanga Yesu yari Imana ibyo nibyo neza na neza amaraso yiwe ntiyavuye mu guhuza ibitsina yari amaraso yera yaremwe n'Imana yera kandi ntidukizwa n'amaraso y'umuyuda canke ntidukizwa n'amaraso y'umunyamahanga dukizwa n'amaraso y'Imana ibyo bijanye na Bibiliya ivuga uko dukizwa na rero murabona Yesu yari Imana ntiyari umuntu agira gatatu umuntu agira kane umuntu agira kabiri yari wa muntu yari Imana murabona yari Imana Emmanuel Imana yamanutse iva mu bwiza bwabo yihishuye ubwayo ndamukunda kunda ya nkuru ya Bo Cliflo ya ndirimbo nziza cyane ihambaye yamunatse yamanutse ava mu bwiza bwiwe inkuru ya maho Imana yanje n'umucunguzi yaraje kandi Yesu ryari ryo zina ryiwe yavukiye mu bwato bw'inkuba utazwi kubwibiwe umuntu w'imibabara mosozi no kunihayo Yesu kururu ukururuka kwatuzaniye ugucunguka igihe mu rupfu rw'ijoro nta kizigiro na kimwe caboneka Imana yutsuye ubuntu n'urukundo yashize ku ruhande guca ibibatsi kwayo yishira hasi kugira ngo inkwege kandi ikize ubugingo bwanyu yo Yesu ukuntu ndamukunda ukuntu ndamutazira n'umuco wanje n'ubuzima bwanje uwo Chunguza hambaye yambereye umukiza uwo muremye hambaye yambereye umukiza kandi kunengesera kose kw'Imana kuba muri we uwo niwe yara kwica ibisabwa ubuntu bwazanye umuntu Yesu Kristo kandi dusanga kino gitabo rero Imana yashyize ihema ryayo yajapfa ku Mana cika umuntu yahinduye uko yari ameze kuva kuba Imana ishobora byose b'umuntu akwambara ishusho y'umuntu rero yari gupfa kugira cungure umuntu murindire gushika tumubone mu gihe atamuntu akwiriye murabona ni byiza muri Bibiliya mu gitabo cya Rusi nk'uko mwasomye murasanga umuntu nk'uyo yitwa Goer yitwa Goer cyangwa yari umuntu yategerezwa gukwiza ibisabwa kandi Goer ategerezwa kuba ashoboye kubikora ategerezwa gushaka kubikora kandi ategerezwa kuba umubyeyi wo hafi wo kubikora kandi ma umuremyi yamuhemu yabaye umwe muri twebwe igihe yacika umuntu kugira ngo afate icaha cyaca gishire kuri we hanyuma ariho ikiguzi kugira dusubire ku Mana ngibyo nguyu umucunguzi Kristo yaraducunguye rero twaracunguwe ariko ntarasaba inyegu yiwe rero murashobora gutandukana n'ivyo ariko tenyenya gatoyi murabona turaza kubona murabona ntarayisaba murabona nimba yafashe ca gitabo cy'intungu ikintu cyose icyo Adamu yari afise n'ikintu cyose yatakaje Kristo aragicungura kandi yaramaze kuducungura ariko ntiyigeze atora inyegu yiwe ntashobora gushika igihe cyayo kigeze kandi rero izuka rizoza kandi rero isizogirwa nshobugira kandi rero azofata inyegu yiwe yaronse igihe yaducungura ariko azobikora ku gihe cyabyo yo Mana we ibi biratondoye muri iki gitabo kimatanishijwe udushasharandwi turiko turavuga kubu ni byiza igitabo cyo gucungurwa byose bidondaguwe mu ngaha ibintu byose Kristo azokora ku iherezo bizohishurirwa muri iyi ndwi mu bimatanishijwe udushasharandwi Imana ibiturekuriye murabona ni byiza bizohishurwa kandi bizohishurwa ko udushashara twugururuka kandi tuzobimenyeshwa rero turashobora kubona uyu mugambi wo gucungurwa uwo wariwo n'igihe n'uburyo uzobikorwa bizokorwa byose bihishijwe muri iki gitabo cy'ibanga ngaha kiruguruye cyugajwe udushasharandwi kandi rero umwagazi w'intama niwe wenyine ashobora kutumena ubu mbabarira turatahura ubu asangwa mushaka kuraba mu byanditswe murashobora kuja muri Yeremiya maze mukabibona hariya igihe yari gihewe yari kwaraja mu kinyago mu buja bw'igihugu murabizi yaguriye se wabo umuhungu wa se wabo yari afise inyeguti imwe zimwe hanyuma zicamwe ashirako ikimenyetso kandi yo tubifata byose navyo turabifise mu bihendwe by'ishengero ivyo bimatanishijwe dushashara nibindi hariya murabona ikimatanishijwe dushashara mu isezerano rya kera cyari kimeze nk'umutsingo nk'uku kandi aha hari banga kandi iryo banga ryari rihigishije ni byiza byari imatanishijwe udushashara hanyuma bikashirwa ngaho uburenganzira bwa naka na naka rero ibanga ryakurikira ryategerezwa rikikuje iciragi ryaba rico maze ukarenga hano kuri uru ruhande uburenganzira bwa naka na naka hanyuma bikabandanya gushikaho bita umubiba umuzigo kuko muzingo kuko abantu ntibari bafise ibitabo nk'ibico giye bari byari bizinze nibanga babizi ico bita umuzingo basho umuzingo matanishije ishashara warashobora kumena kuri mwe ngayico ibanga ry'ibi byari byo kandi ukawutabagura maze ugashobora kubona ubwo burenganzira ubwo bwari bwo hanyuma umena kugirindi maze urashobora kubona ubwo burenganzira ubwo bwari bwo kandi ibyo byose aha mu bimatanishijwe udushashara ntibihari amabanga y'imana kuva isi yaremwa yose yugaraniwe hariya mbere hariya hajishijwe ibimatanishijwe udushashara ntibi bitandukanye rero nambi imana idu ibishaka rero tureke twugururi ibi bimatanishijwe udushashara hanyuma turabe mu gitabo maze tumenye ibyo byose ibyo ari byo murabonayo nizera ko tugira ibihe byiza hariya ibanga ryo gucungurwa rimatanishijwe udushashara gushikaho iki gitabo nticashobora kugururwa shika ku butumwa bw'umumarayika wa nyuma umutsingo uri hariya twari tuzi ko bwari hariya turabizi ko bwari ugucungurwa twarizera ko bwari ugutwara ugucungurwa Yeremiya yavuze ati uyu mutsingo utegerezwa kubikwa nk'uko muza kubisomaria niko aza kuvuga utegerezwa kubikwa mu nzavya yo ku isi murabona yo mbega ikintu cyiza ngaho noshobora kuvuga ka kanya gato uyu mutsingo wari ubitswe mu nzavya yo ku isi nzavya yigeze kwiha umubiri imana ishimwe irapfa irazuka maze ibikwa mu nzavya y'isi gushika igihe cyo gukugura yo mana we byiza ni byiza rero ubu butumwa bwose burabitswe gushikaho iyi nzavya yisi gushikaho igihe cy'imana cyateguwe ku ntumwa ya nyuma ku isi kandi ibintu byose aba bantu bari baraciriwe ku iteka bakavuga bati ndabizi ko biri hariya nizera ko biri hariya hanyuma barabyirwanira maze bakabyigisha hanyuma bazana ibintu kubw'ukwizera barabyizeye ariko ubu tugiye kubironka kubwo guhishurirwa kandi biva mu kiganza cy'imana kubwo kwemezwa imana yarabivuze yarabisezeranye rero ubu reka turabe he twari he reka tuje ku murongo wa kabiri icyo ni gihe kirekire ku murongo wa mbere ariko reka dufate umurongo wa kabiri rero nkumbure ntitumara umwanya munini kuri uwo ukurikira mbona umumarayika w'inkomezi nyinshi asemereza ijwi rirenga ati ninde bibereye ko azingurura igitabo ngo amene ibikimatanije rero mwibuke reka dusubire dusome umurongo wa mbere kugira ngo tubishire hamwe mbona igitabo mu kuboko kw'iburyo kw'ibyagiye kuri ya ntebe imana uwo ninde afata atankekanye igitabo cy'ubuzima w'inkomoko aragiye gifashe imana iragifashe igihe adamu yagitakaza cyasubiye kuri nyenecyo w'inkomoko ni cyayo hanyuma Yohana mwiyereko araraba maze abona igitabo mu kuboko kw'iburyo kw'ibyagiye kuri ya ntebe cyanditse imbere n'inyuma kidombagije kudushashara ndwi tukimatanije tudomyemwo ikimenyetso murabona imbere rero igihe tujya kumena ibi bimatanishije udushashara murajya kubona ko ibyo byose biboneka mu byanditswe kugeza ku ntango kuri kimwe cyose cy'ibyo bimatanishije udushashara icyo Icho kintu nyene cyose ibanga ryose riri ahanyene muri kimatanishijwe uyu murabona ibanga ryose rya Bibiliya riri muri bibimatanishijwe udushashara akandi bimatanishijwe udushashara ntidushobora kumenagwa imbere ya kirya gihe ndavyemeza ngaha mukanya gatoya murabe rero igitabo mwibuke kimatanishijwe udushashara ngaka kamwe ngaka akagashashara rera kandi kara teke ikimatanishijwe udushashara ikindi kirateke ikimatanishijwe udushashara ni igitabo cy'ugucungurwa kandi kintu cyose hamwe gikora igitabo kandi cyugajwe nibimatanishijwe udushashara ndwi kandi rero inyuma ni kubera gitekeye ibanga ry'ikimatanishijwe udushashara riri imbere kandi kivuga gusa kiti ugendera ku ifarasi yera kandi cyangwa ugendera ku ifarasi yirabura n'ibindi kandi hanze ariko ibanga ry'igitabo cyose nibyo bimatanishijwe udushashara kuva ku itanguriro gushika mu byahishiriwe Yohana umugambi wose ugucungurwa uhishurwa muri bibimatanishijwe udushashara ndwiyo n'igihe gihambaye Imana dufise kubidufashe kubitahura murabona umumarayika w'inkomezi nyinshi asemereza ijwi rirenga atangaza ati ninde bibereye abereye iki abereye gufata iki gitabo igitabo rero turabibonye igitabo kiri hehe ubu kuri nyene cyo w'inkomoko kuko cyari cyaratakajwe n'umuhungu umuhungu wa mbere w'Imana wo mu bwoko bw'abantu kandi gihe yatakaje uburenganzira bwiwe ngo yumvirize Satani yahevye yakoze iki yamenye ubwenge bwa Satani mu gishingo cy'ijambo ry'Imana rero ntitwoshobora guhagarikira ngaha kanya gatoya abana b'Imana bazofata icyiyumviro cya seminare kuri ibyo mu gishingo cy'ijambo ry'Imana murabona ikintu kimwe n'icyo Adamu yakoze yatakaje uburenganzira bwiwe kandi bibaye cyasubiye neza inyuma ntushobora kubonaho ibyo bihe byari murabona cyasubiye neza kuri nyene cyo w'inkomoko kandi Yohana muri mpema ahagaze hano mu ijuru yari yadugijwe gusa ubu kuva mu bihe by'ishengero murabona yabonye ibihe by'ishengero kandi rero yadugijwe mu gihe cya kane igice cya kane yavuze ati duga ngaha ngiye kukwereka ibintu bigiye kuza kandi yabonye wicaye ku ntebe afise iki gitabo mu biganza mu kiganza ciwe cy'iburyo mu byiyumvire rero kandi rero muri iki gitabo harimo icyemezo cy'inyego kugucungurwa kandi cyari cyugajwe n'ibimatanishijwe udushashara ndwe hanyuma rero haza umumarayika w'inkomezi atangaza n'ijwi rirenga ati ninde yari abereye kugurura igitabo gufata igitabo ninde yari ashoboye kugurura ibimatanishijwe udushashara ninde yari ashoboye kugurura iki gitabo murabona umumarayika yabibajije Yohana yarabibonye kandi yavuze ati ubu ninde abereye mureke yo mana we nkumbure ndiko ndumva gusa ibi muri ubu buryo ariko mureke ni ko umumarayika yavuze mureke ngiki gitabo cy'ugucungurwa nguyu mugambi w'ugucungurwa ngiyi nzira yonyine uzokwiyegera ugucungurirwamo uzokwigera ucungurirwamo kuko ngiki cyemezo cy'incungu n'ugucungurwa y'amajuru n'isi byose hamwe mureke yegereje imbere namba bishaka yo mana we rero vuga cyangwa uceceke ibihe byose mureke yegere imbere maze yishutse iki gitabo nindabereye kubikora kandi Yohana yavuze ati nta muntu wo mu ijuru yabonetse abereye nta muntu wo ku isi yabonetse abereye nta muntu ari munsi y'isi yigeze kubaho kandi arapfa yabonetse abereye nta muntu yabonetse abereye uguhamagara k'umumarayika kwari uguhamagarira umubyeyi mucunguzi kugaragara Imana yavuze iti mfisi cagezwe umubyeyi mucunguzi ashobora kuba igisubirizo uwo mubyeyi mucunguzi ari he ninde ashobora kugifata kandi kuva kuri Adamu gushika ku iherezo uciye ku ntumwa zose n'abahanuzi n'abandi bose kandi nta muntu yabonetse rero tuvuga iki kuri ibyo nta muntu n'umwe mu ijuru nta muntu n'umwe ku isi nta muntu n'umwe yigeze abaho Eliya yari ahagaze hariya Mose yari ahagaze hariya intumwa zose zari zihagaze hariya canke abapfuye bose abantu bera bose Yobu abanyabwenge umuntu wese yari ahagaze hariya kandi nta muntu n'umwe yari abereye no kuraba igitabo bu uretse no kugifata no kukimena ibimatanishijwe udushashara. Rero papa ari hehe n'abandi bose, musenyeri wanya ari hehe, kuri hehe ukugororoka kwacu ntacyo turuko ni kuri. Yasabye umubyeyi mucunguzi kwegera imbere namba yarabishoboye, ariko Yohana yavuze ati nta muntu n'umwe yarabikwiriye. Natari uko hatariho umuntu abereye hariya ubu nko mu maragika nk'akarerero twovuga Gaburiyeli canke Mikayeli. Ariko mwibuke yategerezwa kuba umuvyeyi. Mwibuke Yohana yavuze ngakani nta muntu esumu maragika sumu serafi ntibacumuye, ariko bari mu rwego rutandukanye ntibigeze bagwa. Ariko hano hategerezwa kuba umuvyeyi mucunguzi, nta muntu kuko nta n'umwe muri bo yacunguwe, nta muntu yarabereye kubiraba. Yo oya mana we rero hasabwa umuvyeyi w'umuntu, kandi yarabibacije, kandi ntawe abonetse ahantu na hamwe, nta n'umwe yari ahari, nta musenyi, nta musenyeri mukuru, nta mupatini, nta mukuru w'idi, nta na kimwe cari kinafise ukwera gikwiye no kuraba icyo gitabu. Mana we ivyo birakomeye bikwiye, ariko nivyo Bibiliya yavuze. Mvuga gusa ivyo Yohana yabonye. Bibiliya yavuze ko Yohana yaritse atari nuko abantu bamwe bavyigishije. Narumvise umuntu yigisha ibigihe kimwe yavuze ati Yohana yarize kuko yabonye ko we ubwiwe atarabereyeyo. Umuntu uwo ari we wese ari munsi ya mwemu yera yomenya ibitandukanye n'ibyo. Murabona umunsi yo guhumekerwa kw'Imana, yomenya ibitandukanye n'ibyo. Ariko Yohana yararize. Ngiki ico niyumvira catumye Yohana arira, kuko namba ata muntu n'umwe yarabereye, kandi yashobora kugurura iki gitabo cy'ugucungurwa. Ibyaremwe byose byari bitakaye. Ngiki gitabo, ngiki cemezo c'inyegu, kandi kizoherezwa umuvyeyi mucunguzi ashobora kuba yujuje ibisabwa. Icyo ni cyagezwe bwite cy'Imana, kandi ntishobora guhonyanga icyagezwe cyayo, ntishobora guhangana icyani cyagezwe cyayo. Bambi murabona Imana yasaba umuvyeyi mucunguzi, yarabereye, yashobora kubikora, yari afise ibyangombwa byo kubikora. Kandi umumarayika avuze atubure kurya muvyeyi mucunguzi, atera intambwe z'imbere. Kandi Yohana yararavye, kandi yaravye ku isi hose, yaravye munsi y'isi, kandi nta n'umwe yarahari. Hari ibyaremwe n'ibindi byose byari bitaka byatakaye, atankeka Yohana yararize ibintu byose byari bitakaye. Yamara ukurira kwiwe ntikwatevye, ariko kwamaze akanya gato gusa. Hanyuma hari umwe mu batama yavuze ati nturire Yohana. Yo mana we, ukurira kwiwe ntikwatevye, ariko kwamaze akanya gatoya gusa. Yohana niyumviriye ati yo mana, umuntu ari hehe? Hari abahanuzi bavutse nk'uko navutse, hari abanyabwenge, hari yo mbega nta n'umwe ari ngaha. Ndashaka umuntu ashobora kubikora, ndashaka umuntu ashobora gucungura. Ntiyabonetse rero Yohana yacitse intege. Yo ikintu cyose cyari cyatakaye, rero yariranye intuntu, kandi yari ababaye, kuko ikintu cyose, ibyaremwe byose, ikintu cyose cyari kigiye namba, batashobora kuronka umuntu kanaka. Ishimwe ku Mana. Namba batashobora kuronka umuntu kanaka ashobora kuzuza ibisabwa. Ari ikiremwa muntu cyose n'isi yose n'ibyaremwe byari byagiye. Yo ikintu cyose cyari cyugaye uburenganzira bw'incungu, uburenganzira bw'ubugingo budashira, umuco, ubu burenganzira bwose bwari bwatakaye, kandi nta muntu n'umwe yashobora kuriha ikiguzi. Rero Yohana yatanguye kurira kuko ata n'umwe yarabereye, kandi nta n'umwe yashobora no kuraba ku gitabo. Yo byasaba ikiremwa muntu. Yohana yararize kuko nta n'umwe yashobora kubikora, kandi ikintu cyose cyari cyatakaye. Hanyuma hajijwe muri umwe mu batama ari hagati y'ibinyabugingo bine n'izo ngabo zose zihambaye zo mu ijuru, kandi ryavuze riti nturire Yohana. Yo mana we, ubuntu bw'Imana, nturanduka umutima Yohana, nturire kuko intambwe yo mu muryango wa Yuda igishitsi. n'umunago cyo ku munago wa Dawidi yaranesheje. Kunesha bivuga yarwanye na maze aratsinda yo mana we itongo rya Getsemane, igihe amaraso yakoroka hasi avuye mu maso hiwe yariko aratsinda. Murabona, murabona intambwe n'igishitsi cya Dawidi yaranesheje, yaratsinze nka Yakobo yari intonyotsi. Rero igihe yabonana n'umumarayika yaragumije, kandi umumarayika yaragerageje kumwikura, yavuze ati si ngiye kukureka gusa ngo ugende. Yaragumije gushika aharonka icyo yashaka, kandi izina ryiwe ryarahinduwe riva ku ntonyotsi, bisigura umubeshi yabaye iki, ryabaye umuganwa hamwe n'Imana. Isirayeli yaranesheje, kandi iyi ntambwe yo mu muryango wa Yuda yaranesheje. Yavuze ati nturire Yohana, kuko intambwe yo mu muryango wa Yuda igishitsi cya Dawidi yaranesheje, yari yamaze gutsinda, yarabikoze, birarangiye Yohana. Yatanze umutuku uri imyanda, isubiza icyaha mu biganza byanduye by'uwa hamwe n'ubwenge bwiwe, yari yaconnye ikiremwa muntu. Ego, ariko igihe Yohana yahindukira kuraba, yabonye umwagazi w'intama, mbega ubudasa n'intambwe, yavuze ati intambwe yaranesheje. Murabona ubugira, kandi ndashobora kubikoresha ngaha. Imana yihisha mu biciye bugufi, yavuze ati ngiyi intambwe, iyo niyo umwami w'ibikoko. Intambwe yaranesheje, ikintu gikomeye gusumba ibindi kibaho n'intambwe. Nararyamye mu mashamba yo muri Afrika, kandi narumvise imisumbasumbane ipfutse induru zimena amatwi n'inzovu niniya y'inkomezi, umutonzi wayo uri mu kirere, wewe. Kandi narumvise ibikoko byo mu ishamba bivutse induru ku buryo amaraso yahagarara n'imizerere gushika, kandi biri poro. Nanje turyamye ahantu hatoye, hashaje, hasakaje ibyatsi, kandi wumvise hariya kure intambwe itontomye, n'ibiri mu bugaragwa byose biraceceka, n'iminzerere irahagararika, induru zayo ni umwami wazo. Yo mana we, ndababaye, ndababwiye aho ni amadini, n'ibyo gukekeranya bigwa hasi, ikintu cyose kiratekereza iyo umwami avuze, kandi uyu ni umwami, iryo ni ijambo ryiwe. Yo, yavuze ati Yohana ntugire ingorane, nturire, ntucike intege, ndakuzanye ngaha mu iyerekwa, ndiko ndakwereka ikintu kimwe, kandi ndazi yuko wacitse ivutu, kuko urabizi nta kintu na kimwe cyo gucungurwa, ikintu cyose cyagiye nta muntu n'umwe hari yo ushobora kuzuza ibisabwa. Ariko intambwe yo mu muryango wa Yuda, murazi Yuda, twarabibonye no ku kibaho ngaha, murazi ikimenyetso ku muryango wa Yuda yari intambwe. Mwibuke intambwe, kandi kimasa n'ikindi, ibindi mutwe w'umuntu n'ibindi, kandi n'abarinda abo baserafi iryo jambo. Mu gihe bose bari ko Matayo, Luka na Yohana bose bari bakikuje igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, kandi numvise umuntu avuga, umukozi w'Imana ahamba, yavuze ati igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa n'igikorwa cy'ibikorwa gusa, n'igitabo cy'ibikorwa gusa, n'umuzabibu wa mbere ishengero ryigeze kubyara. Ego mugenzi, kandi ribyaye idini irindi rizoba ubwo nyene nyene. Ego mugenzi, mufise imizabibu y'ingurukizi kandi yama indimu, byotegerejwe ko bimicungwa, ariko murabona igihe uwo muzabibu namba usubiye kuzana ishami ryawo bwite, izomera neza na neza nk'iry'inkomoko. Kandi Matayo, Mariko na Yohana, ubwo by'ubutumwa bwiza buri hariya burinda ubwo ubwenge bw'umuntu, inkomezi z'intambwe, igikorwa kimasa n'ubunyarutsi bw'ingwe canke inkukuma. Nako ego, ubutumwa bwiza buri hari yiki, muribuka igihe twabironka ni mu bihendwe by'ishengero. Rero yavuze ati intambwe yo mu muryango wa Yuda kuko bivuye muri Yuda ewe yutu wivyagezwe ntazoca imbere yiwe hagati y'amavi yiwe gushikaho Shiro wa majariko azova muri Yuda kandi ntambwe ikimenyetso cy'umuryango wa Yuda yaranesheje yaratsinze kandi gihe yarabwe iruhande ngo abonaho iyo ntambwe yari iri yabonye umwagazi w'intama biratangaje yarondera intambwe maze abona umwagazi w'intama mu kama yamwisi intambwe ariko igihe Yohana yaraba yabonye umwagazi w'intama umwagazi w'intama nkuko warishwe kuva ku itangiriro ry'isi umwagazi w'intama wari warishwe cari giki
a lamb as it had been slain from the foundation of the world. A lamb having been slain. What was it?
Umwagazi w'intama wari iki wari ubuzu ya maraso wakomeretse umwagazi w'intama wari wishwe ariko wongeye kuba muzima kandi wari wuzuye amaraso yo mana we mushobora kuraba birya gute bagenzi kandi mukaguma muri abanyabyaha umwagazi w'intama wateye intambwe umutama yavuze ati intambwe yaratsinze intambwe yo mu muryango wa Yuda kandi Yohana yaravye kugira ngo abone intambwe maze haza umwagazi w'intama ucukumira wuzu ya marasi ibikomere yari yanesheje washobora kuvuga ko yari yamye mu ntambara yari yishwe ariko yari yasubiye kubaho ubugira kandi murazi Yohana ntiyari yabonye mbere umwagazi ngaha ntiwari wapfuzwe mbere nta na hamwe wari wapfuzwe Yohana ntiyari yawubonye ahantu hose mu ijuru mu gihe yaraba ariko nguwo yigiye imbere murabe yigiye imbere uva hehe yapfuye hehe yacapfuye ku ntebe ya data aho yari yicaye kuva yishwe kandi akongera kuzuka yaraduze maze yicara iburyo bw'Imana ari muzima ibihe byose kugira ngo adusengere amina yaduze hari iki gihe nk'udusengera n'amaraso yiwe bwite kugira ngo adusengere ku bube gito bw'abantu ubuwe ni mparu ubu uwo niwe mparura ko aracatwikiriwe n'umuti ukura umwanda umuti w'umwanda wo guharira icaha Yohana na yaravye urya mwagazi w'intama kandi uwo mwagazi wasa n'uwishwe kandi rero yabonye ko wakomerekejwe kandi wakebwe kandi wajanjaguwe kandi wava amaraso umwagazi wuzu ya maraso wafashe ikibanza cacu ntibitangaje ntibitangaje umwagazi usanzwe wategerejwe gufata ikibanza cyacu kandi yabonye umwagazi yarasohotse Yohana ntiyari yamubonye kuko yari hariya kure mu bihe bidashira anadusengera no kwereka ko abo bari baje ku mana kubimaza iby'amaraso y'ibimasa y'impene ku kimaze iki gisubiriti yari kandi kuko abari baravyize baraba kuriwe kandi amaraso ntiyari bwaseswe rero yari hariya kugira ngo aduhana kuri imyanda yari hariya kugira ngo aduhana kuri imyanda wewe nanje kandi ewe mana nizigiye ko ari ngahiri joro ku munyabyaha wese umwagazi w'intama warishwe ni gute Yehova ashobora kubona ikintu icyo ari cyo cyose kiretse urya mwagazi w'intama wuzuye amaraso uri hariya kandi umwagazi w'intama warasohotse mu iyerekwa rero mu gihe wari warishwe murabe yavuye ku ntebe ya data yo iyumvire we ni hehe yajava muri iri yerekwa yajava mu bwiza aho yicaye iburyo bw'Imana yaje kuri Yohana avuye mu bwiza yo nticobi ikintu cy'ubwiza namba ibyiyumviro byacu by'icaha byoshirwa ku ruhande igihe kirekire bikwiye kugira ngo tumwemere kandi yoba aravuye hariya mu bwiza iri joro kwimenyekanisha n'uwo ari we wese muri mwebwe umwagazi w'intama wegera imbere uva mu bwiza kugira ngo usabe nibyo kugira ngo uharanire ubu incungu yawo wibuke wari wabaye ku gikorwa cyawo cy'ukuba hagati ngaha mwibuke ibibimatanishijwe udushashara vyiteguriye kugururwa kandi umwagazi w'intama waje upfa hera cyane h'Imana wegera imbere Murindire kugeza aho dushika hariya. Murindire kugeza aho dushika hariya. Irya saha imwe dufate kirya gihimba cisaha ahuri mu gacerere ahera cyane. Hafumba umwotsi nta gusengerwa kukiri hukuni. Ikimazi cyagiye ni intebe y'urubanza. Nta marasa kiriyo kuko umwagazi wuzuye amaraso wagiye. Ntimurindire gushitsa ico gihe mbega muribuka mu isezerano rya kera mu gihe atamaraso yabari ku mutemere wo guhengwe rwako rwabari urubanza ariko mu gihe haba hari hamaraso haba hari imbabazi ariko igihe mwagazi w'intama wagenda byari biheze wari wabaye iki wabaye umusenzi nta wundi muntu mbariraho Mariya yashobora gusengera abantu rero n'igiki Mariya yashobora gushikana Nigiki uwera Francis uwera Sassin cyangwa wari we wese n'uwera Cecilia Bambe cyangwa kikindi kiremwa muntu bashobora gushikana Yohana ntiyigeze abona bera igihumbi baza bapfa kuwabasabira yabonye umwagazi w'intama umwagazi w'intama wishwe wutsu ya maraso uko abera bishwe bangana ntacyo bimbariye bose bari babikwiriye umwe wese muri bo nk'uko cya gisuma cyavuze ku musaraba twaracumuye kandi ibi turabikwiriye ariko uwo muntu ntacyo yakoze yariwe muntu wenyine yari abereye nguwo araje avuye aho gusengera aje gukora ikubu mu mwitegereze yo mana we Yohana yari kwararira ibintu byose bigeze hehe bijya kugenda gute ati nturire Yohana niko mukuru yavuze ngiyi ntambiraje niyo yaneshe jarabye umwagazi w'intama wuzuye amaraso wari wishwe ikintu cyose cyishwe kiba cyuzuye amaraso murabizi kiba cyishwe izosi ryacu riba ryaciwe kandi ikindi kintu amaraso aba cyuzuye ng'umwagazi w'intama uraje wishwe kandi waje yo mana wiki kugira ngo uharanire incungu yawo amina yonda ntimwumva gusa nk'aho mwoja hejuru mu mfuruka mukicara mukarira kanya gatoya ng'uwo umwagazi w'intama uje ucuzuye amaraso Yohana nta kindi na kimwe cyari ngaho abahambaye bose bari bahagaze hirya no hino ariko nta n'umwe muri bo yashobora kubikora rero ng'uwo umwagazi w'intama uje ubu minsi yiwe yawo yo gusenga yaheze iminsi yo kuba umuhuza nicyo gihe uwo mumarayika agiye guhagarara hariya murindire kugeza aho dushika kubimatani shijwe dushashara kandi ntibigitebye nibyo kirya gihimba cisa cagacerere murabi bishika muri kirya gihimba cisa cagacerere igihe kirya kimatanishijwe udushashara cindwi kuwiyinga uza mu ijoro umwami abigombye wegeye imbere iki kugira ngo ushikire uburenganzira bwawo mana uje kugira ngo ushikire uburenganzira bwawo rero bayari yakoze igikorwa cy'umubyeyi yari yamanutse ahinduka umuntu arapfa yakoze igikorwa cy'umubyeyi cy'ugucungura ariko ntiyari bwashikire uburenganzira bwiwe ubu aza ku rubuga kugira ngo aharanire uburenganzira bwiwe murabe ibishika yo mana we ubu yiciwe nk'uya yishwe kuko yabaye umubyeyi w'umuntu kugira ngo apfe mu gishingo cye kugira ngo amucungure ariko umukuru yari mukuri igihe yavuga yuko yari intambwe murabona umukuru yaramuhamagaye avuga ati iyi ntambwe kuko yari yabaye umwagazi w'intama umusenzi umwagazi w'intama wuzuye amaraso ariko ubu aza nk'intambwe iminsi iwe yo gusenga yarahetse uwanduye mu mutima nashishikare yanduye ugororotse nashishikare agororoke uwera shishikare yera birugaye yo mwene data hanyuma iki kandi mwibuke bishika mu gihe cy'ishengero ry'indwi igihe amabanga y'imana azokugururwa ubu nimurabe neza rwose ibi n'ibintu mutegerezwa gutahura rero yari yakoze igikorwa ciwe cy'umuhuza asengera abizera mu gihe cy'imyaka 2000 yari nyuma hari umwagazi ubu ava mu bihe bidashira kugira ngo ashikire igitabu cy'icemezo cy'inyunyegu kandi amene ibi matanishijwe udushashara maza hishura mabanga byaraho mugihe ciherezo murabitahura ni byiza turabandanya rero kumena ibimatanishijwe dushashara no kubabwira amabanga yose umumarayika w'indwi uw'ubutumwa bwiwe ari ubwo guhishura amabanga yose y'Imana amabanga y'Imana ari muri ibi bimatanishijwe dushashara ndwi murabona ni byo yavuze ngaha amabanga yose ari muri ibi bimatanishijwe dushashara ndwi kandi umwagazi w'intamarazo bapfuye kuba umuhuza w'Imana n'umuntu ahinduka intambwe kandi ahindutse intambwe afata igitabo n'uburenganzira bwiwe Imana yarakigumije ibanga ariko ubu umwagazi w'intamuraje nta muntu yoshobora kwakira cya gitabo kiracyari mu minwe y'Imana nta mupapa umuherezi icyo yoba ari cyo cyose ntibashobora kwakira hoya cya gitabo udushashara ndwi ntitwari bwa hishurwe murabona ariko igihe umuhuza igikorwa ciwe caheze nk'umusenzi araza kandi Yohana umukuru yavuze ati ni intambwe kandi araza mu murabe yo mana wewe murabona araza ngo ashikire cya gitabo rero murabe kugira ngo ahishure amabanga y'Imana y'abandi bibaza muri bihe byose by'amadini murabe rero umumarayika w'indwi nambika igitabo amabanga ari ijambo ry'Imana umumarayika w'indwi ategerezwa kuba umuhuza kugira ngo ijambo ry'Imana rimutse ko nta bahereza abapapa cyangwa idini kindi icyo ari cyo cyose boshobora kuvyakira ijambo ntiriza ku bantu nkabo ijambo ry'Imana riza kusa ku muhanuzi igihe cyose Maraki kane yasezeranye umuntu nk'uwo kandi igihe yoziye yofasha amabanga yose y'Imana mu gihe ishengero ryobaye riri mu ruzazane rukomeye muri ayo madini yose akagaruka no kwizera kw'abana kuri ba se hanyuma rero urubanza rw'isi rugacibwa maze isi gaturirwa hanyuma rero abagororotsi bagahonyora ku minyota y'ababi mu nganji y'imyaka igihumbi murabitahura ubu ni byiza abandi bara byibajije ko mu gihe cy'amadini ariko murabona ategerezwa kuba uwo muntu umumarayika w'indwi wo ibyahishuriye Yohana 10 rimwe kugeza kane ni umumarayika w'indwi afise amabanga y'Imana yahawe kandi aheraheza amabanga yose yasigaye mu bihe byose by'amadini ubu murashobora kubona igituma ntarwanya bene data bo mu idini n'uburyo bwo gukora ku idini ntibabikora ntibabikeneye kugerageza kubimenya kuko ntibishobora kuhishura ibyo bijanye n'ijambo baravyibaza ko kandi bizera ko byari hariya kandi kubwo kwizera bagendeshejwe navyo ariko ubu byagaragaye rwose amina yo mana we mbega ibyanditswe uburaba rero niwe umwagazi icicaro cy'umwami igihabera biwe bazoza kumwambika igitsibo cy'umwami w'abami n'umwami w'abami murabona umwanya uraheze ibyashyiriwe Yohana 16 ntibigitebye mumenye hariho amahembe ndwi kuri uyu mwagazi mwabibonye ufise amahembe ndwi duhejeje kubibona amahembe asigura inkomezi ku gikoko kandi mumenye ntiyari igikoko kuko yakuye igitabo mu kuboko kw'iburyo kwibyagiye kuri ya ntewe murabona yo mana we ndizeye ko nanditse ibyo ahantu hanakanye yo kumena udushashara no gutakaza icyemezo cy'inyegu cy'ibyo ufise cy'ubu butumwa akumumarayika wa nyuma nuko afata ikibanza ciwe cy'ubwami byo n'ivyamanuka rero aje gukora uburabe igihe yose isohoka amahembe ndwi Ei rero igihe yabona uyu mwagazi w'intama Yohani igihe yawuraba wasa n'uwishwe upfa maraso kandi yavuye mu bihe bidashira hanyuma ahagarika kuba umuhuza. Rero senga Maria uko umugomba. Nta muntu mwijuru no mwesi canke nta muntu ariho hose handi ashobora kugifata Yohana yara rijijwe n'ibyo yo mu katolika mugenzi. Urashobora kubona ivyo? Reka gusenga umuntu yapfuye. Umwagazi w'intama ni we wenyine muhuza, murabona ni we yaje. None mbega yakoze ikubu, yari hadi ariko arahuza gushika amaraso yiwacitse. Impongano ya buri muntu kandi umwagazi w'intama ubu urazi icyanditswe muri iki gitabo. Ku bw'ibyo wari uzi imbere yuko isibaho ko amazina yabo yari hariya. Rero yagumye hariya kandi kandi ariko yakoze igikorwa cy'umuhuza nk'iki gushika, igikorwa cy'uguhuza gushika bose abashyizwe mu gitabo bacungurwa. Hanyuma byari birangiye kandi ubu aragenda. Murabona yakoze igikorwa cy'ububyeyi, ni byose murazi igikorwa cy'ububyeyi gushingira intahe imbere y'abatama. Muri bukabo wazi yakuye ikirato ciwe n'ibindi bintu yarakoze byose. Ubu ubaje gutora umugeni wiwe Amina, aje ubu nk'umwami ariko arondera umwamikazi wiwe Amina. Amina, muri iki gitabo hari ibanga ryose ry'ibyo bipfunitswe n'ibimatanishijwe udushasharandwi. Yo mwene data, ibimatanishijwe udushasharandwi bimurindiriye kwaza, mwitegereze. Reka turabe ibimenyetso. Yemwe ni saha zitatu zikwiye, hasigaye isaha zitatu canke zirenga kugira tugende dufise. Reka Satani ariko arambwira ko abantu barushe. Ku bw'ivyo nibaza ko barushe, ariko reka dufate ibi uko biri kosa. Mahembe ndwi yaramashengero ndwi, murabona ibihe ndwi by'ishengero kuko kwari ukurindwa. Kuko kwari ukurindwa k'umwagazi w'intama. Icyo yari inzu uburenganzira bwiwe ku isi, wari umugwi w'abantu Imana yarungitse barinda. Murabona ibihe ihembe ry'umwagazi w'intama. Amaso ndwi ni intumwa ndwi z'ibihe ndwi by'ishengera. Amaso ndwi aberekwa ndwi mwoshima akwandika bimwe mu byanditswe. Reka tubisome. Muvuze ngo iki, murafise umwanya munini? Ni byiza, reka tuje Zekariya, gitabo cya Zekariya kanya gatoya, hanyuma dusome bimwe muri ibi. Sinshaka kubagumiza umwanya munini ya wose kuri ibi bintu kandi ndariko yamara. Sinshaka yuko mubihusha. N'igiki kiriko gihambaye kurusha ibi? Ego, n'igiki kirusha iki? Nta kintu gihambaye kurusha ubugingo budashira umuntu kandi dutegerezwa kubitahura. Ubu no kumenya neza yuko tubitahura ni byiza mugenzi. None rero dushaka gusoma Zakariya igice cya gatatu. Niyumvira yuko ari byo. Ubu Zakariya gatatu turajya gusa kuraba ibi bimenyetso ngaha namba nanditse ibyanditswe. Nariko ndasemerera gusa ahantu hose kuri uyu muhingamo igihe nabishika ko ku bw'ibyo sisinzi namba nabyanditse neza cyangwa ntabyanditse neza. Sindizigiye ko nabyanditse neza. Zakariya gatatu, reka turabe neza. Ari mfise 80 ngaha, ariko bitegerezwa kuba ari 8 gushika 9. Ni byiza azi yuko badashobora kuba 80. Zekariya gatatu 8:9. Umve none yewe Yose, umuherezi mukuru, mwe n'abagenzi bawe bicara imbere yawe, kuko abo ari abantu bo kwerekana ibizoba, kuko ari aba nzoza n'umushumba wanje Shami. Kristo, eherabibuye nshitse imbere ya Yosuwa kuri iryo buye rimwe hariko amasondwi, ehe nzoshirako amagarwe, niko Uhoraho nyine ingabo agize, kandi ukugabitanya kw'icyo gihugu nzogukuraho umunsi umwe. Ubu reka tuzingurure muri Zakariya 4:10. Umvirize, hari uwogaye ibikira umugero ku munsi w'intangamarara? Imana mu buciye bugufi, murabona bazonezerwa babonye karisho mu ntoke za Zerubabeli, ya yandi ndwi n'izo nyonga z'Uhoraho zinyuragiranya mu isi yose hirya no hino. Amaso ndwi, amaso bisiguru kubona, ukubona bisigura abahanuzi aberekwa ubu mwagazi w'intama wari ufise amahembe ndwi kandi kuri buri hembe hariho ijisho amaso ndwi n'iki Kristo n'umugwi wiwe n'umugeni wiwe ibihendwi by'ishengero muri ibyo havuyemo abahanuzi ndwi aberekwa ndwi amaso kubw'ibyo uwanyuma ategerezwa kuba uwerekwa ni byiza itegereze wese igikoko akura igitabo mu kuboko kw'iburyo kwivyagiye kuri ya ntebe yarinde nyene co w'inkomoko yari afise igitabo c'incungu mu kuboko kw'iburyo kandi nta mumarayika nta kinyabugingo c'umumarayika nta kindi kintu cashobora gufata ikibanza kandi uwo mwagazi w'intama wuzuye amaraso waragiye maze ukura igitabo mu minwe yiwe vyari biki mwene data ivyo ni ibintu vya mbere vyo hejuru mu vyanditswe igikorwa ata mumarayika ata kintu na kimwe cashobora kugikora kandi umwagazi w'intama araza amaze agikura mu kuboko kw'iburyo kwivyagiye kuri ya ntebe niki ubu nigi ica umwagazi w'intama amina ivyagezwe imana yasaba niwa kigumije ivyagezwe by'imana vyasaba umuvyeyi mucunguzi maze umwagazi w'intama uraza ugifise ndi nshuti yabo ndi umucunguzi wabo ndazi narabasengeye kandi ubu naje naharanira uburenganzira bwabo ku bwabo amina nguwo umwe wenyine naje guharanira uburenganzira bwabo muri ivyo bafise uburenganzira ku kintu cose catakajwe kukugwa kandi narabishe ikiguzi yo mwene data mbega ivyo ntibituma mwiyumva muri bwina muri mpemu si kubw'ibikorwa vyiza twakoze ariko kubw'imbabazi ziwe yo rindira akanya gatoyi hanyuma abo bakuru n'ibindi vyose batangura guta ibitsibo hanyuma abanyacubahiro batangura kugwa hasi murabona nta n'umwe yashobora kubikora hanyuma agenda duga neza iburyo bw'imana maze akura igitabo mu kuboko kwayo asaba uburenganzira bwiwe narabapfiriye ndi umuvyeyi mucunguzi wabo ndiwe ndi umuhuza amaraso yanje yarasesetse nabaye umuntu kandi binabikoze kugira ngo ngarure iryo shengero ku murongo ubugira kandi iryo nabonye imbere y'igihe imbere y'uko isi iremwa nabigize umugambi narabivuze rizoba riri hariya kandi nta n'umwe yoshobora kugifata ariko naramanutse ndavyikorera jewe ubwanje ndi umuvyeyi wabo nabaye inshuti maze afata igitabu amina yo ninde ndindiriye hariya muri iri joro ninde urya shengero arindiriye hariya n'igiki kindi gishobora kubarindira hariya uwo muvyeyi mucunguzi yo mana we mbega amajambo ateye igomwe canke igikorwa ubu afise urupapuro rw'inyegu rw'incungu arufise mu kiganza ciwe ubuhuzi ubu bwaheze arufise mu kiganza ciwe mwibuke vyamye mu kiganza c'imana igihe cose ariko ubu biri mu kiganza c'umwagazi w'intama itegereze ubu rupapuro rw'inyegu y'incungu y'ivyaremwe vyose ruri mu kiganza ciwe kandi yaje gusaba kurusubirana nawe kubw'abantu kurusaba atari kubw'abamarayika yarusabiye umuntu ngo arusubirane ari we rwari rwaratangiwe kugira ngo basubire babe bahungu n'abakobwa b'imana basubizwe mu itongo rya edeni ibyo batakaje byose ivyaremwe byose ibita ubuzima bw'ibikoko n'ibindi byose yo mana we ibyo ntibituma mwumva umerewe neza wari nari niyumviriye ko ndushe ariko ubu sindushe murabona rimwe na rimwe niyumvira ko ndiko ndasara cyane ku buryo ntovuga ubutumwa hanyuma nkaja mbona ikintu nk'icyo hanyuma nkiyumvira yuko nkiri umusore ego hari cyo bikora muri wewe murabona kuko ibi ndabizi ko hariho umuntu hariya andindiriye hariho umuntu yarishe yarishe ikiguzi ntoshoboye kuriya nibyo yarabinkoreye Charlene yarabigukoreye yabikoreye abantu bose none baje kwishutsa uburenganzira bwiwe bwo gucungura yishuritsa nde ntabyiyishuritsa ubwiwe ni ku bwacu ni umwe muri twebwe ni mwene wacu yo mana we ni mwene data n'umukiza wanje n'imana yanje n'umubyeyi mucunguzi wanje ni byose kuko nari iki ntamufise canke noba iki ntamufise rero murabona we ambereye byose kandi ahagaze hariya nka mwene wacu kandi yamye adusengera gushika iki gihe none ubaraje kandi afashe igitabo cyo gucungurwa kugira ngo asabe uburenganzira bwiwe ku bw'ibyo yadukoreye barapfa Yesu yavuze ati unyizera niyo yoba yarapfuye azobaho kandi uriho wese anyizera ntaho azokwigera apfa urya mubiri wanje akanywa amaraso yanjye niwe afise ubugingo budashira nanjye nzomuzura ku munsi w'iherezo naho yose inzira ku muteramyi wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu wa gatandatu canke windwi aha sinziriye hose hazoba iki inzamba y'Imana izovuga iyo nzamba yanyuma izoturagara mu gihe umumarayika wa nyuma atanga ubutumwa bwiwe kandi kimatanishije igishashara cya nyuma kikugurugwa inzamba yanyuma izovuga hanyuma umucunguzi aze gutora abiwe bacunguwe ishengero ryiwe ryogejwe mu maraso rero yo ivyaremwe byose biri mu kiganza cy'ubu aho urutonde rwose rwo gucungurwa rwugacira imatanishijwe udushashara ndwi twibanga muri iki gitabo yafashe rero mwitegereze kandi niwe wenyine ashobora kubihishurira uwashaka agifise mu kiganza cy'iwe murabona rero yasezeranije ko byobaye muri icyo gihe ubu kuko bimatanishijwe udushashara ndwi twibanga igitabo cyo gucungurwa rero mwitegereze nk'ubu bagenzi nababwiye ko nza kubare kuri saha zibiri n'igice ariko naretse impapuro zirenga zitatu canke zine hano kugira ngo nshikire ibi ndashaka rero namaze kurenga isaha zitatu kugira ngo muzoshobore kugaruka ejo ariko muri ibi bintu ndwi bigize ikitabo c'ibimatanishijwe udushashara c'incungu umwagazi w'intama wafashe muri we ubwiwe niwe wenyine yashobora kubikora kandi yagikuye mu kiganza c'iburyo c'uwicaye ku ntebe y'ubwami ubu kugira ngo yishutse ugucungurwa kwiwe kugira ngo yishutse uburenganzira bwiwe kwishura ku bwanje nawe ibyo yaducunguriyemwo kugira ngo murabona dusubire mu bintu byose Adamu yatakaje mu itongo rya Edeni yaraducunguye adusubiza kuri ibyo ubu rero n'umwagazi w'intama ufise igitabo mu biganza byawo twiteguye gusabwa ubuntu n'imbabazi zawo kugira ngo twugururire igitabo kimatanishijwe udushashara ndwi hanyuma utureke turabe hirya y'igihuzu cy'igihe hatoya gusa yo mana we raba igihe yafata igitabo urupapuro winyegura umatanishijwe udushashara nimushira ibyo gusa mu byiyumviro byanyu hanyuma akamenya ibimatanishijwe udushashara twibanga kugira ngo abihishure kugira ngo abizanire murabona abayobokabiwe bacunguwe rero ibi ntitwabishikira mu bimatanishije udushashara turaja kugaruka hariya hanyuma tubone impemu munsi y'igicaniro zitakamba ziti mwami uzogeza ryari kandi he nguyu nk'umucunguzi ku gicaniro ati igihe gitoya gusa gushitsaho hagira abandi benshi bababazwa ntamwe ari kubava ngaha kuri iki kimatanishije igishashara cya nyuma ntakiri umuhuza ubu ni umwami kandi akora iki asangwa ari umwami ategerezwa kugira abayoboke kandi abayoboke biwe ni abo yacunguye kandi ntibashobora kuza imbere yiwe atarafata uburenganzira bw'incungu rero ubu yegera imbere avuye mu buhuza aho urupfu rudushira mu mva aza afise uburenganzira amina kandi natwebwe abazoba bakiriho dusigaye gushitsa kukuza k'umwami wacu tutazokwitangira imbere y'abasinziriye na gatoyi kuko inzamba y'Imana izokumvikana kuri iyo nzamba yanyuma igihe ikimatanishije agashashara cya nyuma kime kizomenwa kandi igihe umumarayika w'indwi azoba ariko aratanga ubutumwa bwiwe inzamba yanyuma izumvikana maze abapfiriye muri Kristo nizo bazobanza kuzuka natwe abazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteruranwa nabo mubicu tumusanganire mu kirere arishuza yaraje ubu kwishuza itunga ryiwe itegeretse muraba ibimana we yamenye udushashara hishura amabanga yahishuriye he mu gihe cyanyuma cishengera icyo nyene kikiri abandi barasinzire yavuze ati nambaje ku muteramyi wa mbere umuteramyi wa kabiri umuteramyi wa gatatu umuteramyi wa kubandanya gushika ku muteramyi windwi ku muteramyi windwi hasohotse itegeko cyangwa guhamagara ngo ehe umukwe araje kandi gihe babivuze inkumi isinziri y'amadini yaravuze ati yo urabizi jewe nibaza ko nifuza kugira uwo mpemugera wobonye aba presbyterian n'aba presbyterian warumvise ubutumwa bwanje muri Phoenix kuri barya bagabo bahagarara kuri hariya kandi mwijwi hariya bati raba bafashwe n'iki umuntu yanditse iki kibazo cyanditse kuri uyu mwanditsi akavuga ati data wera nanaka igihe bibiliya yavuze iti ntugahamagara umuntu data gutya raba baryamanye nabo niyo mpamvu ariko iyo basohotse bakavuga bati ego turizera umugore ahamagaye uwundi mugore ati urabitsi ndi umupresbyteri yavuze ati jewe jewe navuze mu ndime ejo bundi ndizera ko nakiriye mpemuyera ariko ntukagire uwo ubwira ndabikekeranya cyane ushobora kuba waravuze mu ndime ariko rero namba wasomborokeje umuntu uwo muntu azoguma hamwe gute nibyo raba raba ntushobora kubikora mbega murashobora kwiyumvira Petero na Yakobo na Yohana nabo bandi mu cyumba cyo bavuga bati yoyobu reka twaronze mpemu yera ariko nkumure twobandanya mpemwe ne data batsotse baja mu madirisha mu miryango n'ibindi byose baja mu ibarabara bakora nk'umugwi mw'imboregwa uyo niwe mpemugera w'ukuri ariko murabona ya nkumi sinziriye nta kintironka uko biri kose nibyo kandi mwibuka igihe yagiye kugerageza kugura amavuta mwibuka ibyanditswe ntibivuga ko bayaronse ariko mu gihe bari hanze bagerageza kuyagura hajijwe niki cabaye izo nkumi zose zari zisinziye zaravyutse hanyuma zatsa amatara yazo hanyuma zija mu mazimano y'ubukwe uko n'ukuri hanyuma basigaye basinziriye bihe vya marushwa n'ivyo kurira kuboroga no kuryanitsa zamenye iryo shengero s'umugeni ishengero umugeni yari injiye hari ubudasa bunini cyane hagati y'ishengero n'umugeni ego mugenzego yagiye ku mazimano y'ubukwe yo itegereze yemwe udushashara twari twamenwe kuki mu gihe cy'ishengero cya nyuma kugira uku kuri guhishurwe kuki umwagazi w'intama yamenye udushashara hanyuma abihishurira ishengero ryiwe kugira akoranya abayoboke biwe umugeni wiwe murabona yo mana washaka kwigarurira abayoboke wiwe nibiki kuva mu mukungugu w'isi kuva ibwina mu kiyaga kuva mu mwobo kuva ahantu hose n'ibice byose kuva ahantu hose w'umwe kuva muri paradisa hariho hose boba bari azohamagara kandi bazitaba amina azohamagara nabo bazokwitaba yaje gutora abayoboke biwe yahishuye amabanga yiwe hanyuma barabibonye kandi ntagiye gisigaye muri icyo gihe igihe cyarahetse byarangiye ni byiza ava ku ntebe kugira abe uwudusengera nk'umwagazi w'intama w'ishu kugira ube intambwe umwami kugira uzane isi mu rubanza yo yateye akagera ubutumwa bwiwe wese umuhuza mwibuke inyigisho z'isezerano rya kera rero mu gihe twihuta igihe amaraso yava mu mutemere wo guhongerwa ko byari bika intebe y'urubanza kandi umwagazi w'intama wishwe wabandanije mu bihe bidashira kuva ku ntebe ya data acafata uburenganzira bwiwe yari intebe y'urubanza hanyuma yacitse atari umwa yashitse ayacitse atari umwagazi w'intama ariko intambwe umwami aca ahamagara umwami kazi wiwe amaze ahanyuma ahagarare iruhande yiwe none ntimuzi ko abagororotsi bazocirisa urubanza Danieli yavuze ati imanza zirashingwa ibitabo birazingurwa ibihumbi n'ibihumbi baramukorera umwami n'umwami kazi hanyuma kandi ikindi gitabo kirugurugwa ico cari gitabo c'ubukingi ivyo ni kubyishengero kandi umwami uwo n'umwami kazi bari bahagaze hariya nk'uko ivyiyumviro vy'umwungere w'inka bivuga mu ijoro mu gihe nari ndyamye mu cyanya cy'ubwatsi nitegereje inyenyeri mu kirere kandi niyumviriye ku mwungere yoshoboye kujanwa hariya hantu heza hari nzira ijana hariya hantu hari umunezero hakaba ariko bavuga ko ari nzira ifunganye ya kisayangana ariko iyagutse ijana mu mahonero irashajije kandi irasayangana hose bavuga ivyerekeye uyundi nyeneyo ahambaye ariko avuga mu buryo bw'ubuzima bw'ibitungwa vyiwe hamwe wobe umaze kuja aho bakoraniriza inka wobibonye neza bavuga ivyerekeye uyundi nyene ahambaye bavuga ko atagira agira ibirenze urugeri igihe cose yamafise ikibanza kubw'umunyavyaha ashoboye kujana iyo nzira ifunganye bavuga ko atazokwigera akwibagira kandi arazi ibikorwa vyose n'ibintu vyose kugira ngo tube mu mutekano vyobaye vyiza dushizwe ku kimenyetso amazina yacu agashyirwa mu gitabo ciwe gihambaye kuko bavuga ko hazobaho iki ikoraniro rihambaye igihe abungere bameze nk'inyana zabutse ba nyina bazohagarara kugira batomwe ku kimenyetso n'abatwari farasi z'urubanza abo bavugishwa naberekwa abo basizwe ko bakaba banazi ikidodo cyose hamwe woba umaze gushirwa ko mu makoraniro y'ibitungwa ukabona ingene umukoresha hagarara hariya hanyuma abagendera ku mafarasi hanyuma akazunguruka uyo mugwi w'ibitungwa abona ikimenyetso ciwe kirenga hanyuma akace reka shebuja kandi shebuja arakibona kereka n'umutwe ko yemeye rero ifarasi yiwica izirukamwe ikazizunguruka ikazikuki kuza ikazegeraniriza hamwe igaca izisohora murabona bavuga ko hazobikoraniro rihambaye kandi abungere bazohagarara nk'inyana zabutse ba nyina nabo bazodomwa ku kimenyetso n'abagendera ku mafarasi b'urubanza bashizweho bakaba banazi ikidodo cyose murabona yo rero yavuze ati nibaza ko nzoba ndi nyina yazimye neza na neza nk'umuntu yashiriwe urwo rugo gupfa atadomwe ku ikidodo we ni mubo bakoramwo isupu murabona azokurwa mu mugwi w'abasuma b'ibitungwa igihe umukoresha w'abagendera ku mafarasi azoshira murabona ingene bimeze umukoresha w'abagendera ku mafarasi wo n'umwagazi w'intama kurira izirya ntumwandwe niwe ariko kandi akabarizi ikidodo cyose murabona nimwitegereze ngo uwaraje ava ku ntebe y'ubwami nk'umuhuza nk'umwami w'intama yishwe kugira abintambwe umwami kugira azane isi yose ku rubanza abamuteye akagera umuvyeyi mucunguzi wacu hanyuma umwami hejuru ya vyose kuki yahejeje igikorwa cyo gucungura ibintu byose biri mu maboko yiwe ndanezerewe kuba ndamuzi murabona hanyuma arasaba iragi ry'iwisi ryo yari ryo shengera umugeni ararisaba hanyuma yahakora iki ari kuri umwansi wiwe satani amutamukiye agacumuriro hamwe na bamwe bahumekerwa na satani bose kugira batera akagera ijambo ryiwe ryagakiza ubu we n'umwami imbabazi ziracari ku ntebe y'ubwami ntutera akagera amashikanwa yiwe murabona abagendera ku mafarasi baraza bo muri bo kandi rero umwansi wiwe yamugoye mu myaka 2000 biravuga ati ndashobora kubakoresha icyo nshaka ndacabafise n'abanje jewe barataye icyemezo hariya ariko niwe muvyeyi mucunguzi yavuze ati ngaha ubugira kandi guhuza rero ariko umunsi urizi avuga ati nzobashira mumva ariko yabwiye ishengera ati nzoyibakuramwo murabona ariko icambere nategerezwa kuba uwusengera abantu rero araje avuye mu bihe bidashira hari inyuma avuye ku ntebe y'ubwami ya data aho yari yicaye nk'uwadusengera rero araje kuba umwami yo kuganza amahanga yose n'inkoni y'icumi urubanza rurasasa yo mwene data umuvyeyi wacu mucunguzi afashe byose ukuntu kuri go mugenzi wakora iki ahamagara ukuboko kwa wa mwansi satani ubu ni abiwanje narabazuye mumva hanyuma afata ababeshi bose nabonona ijambo na bose nkabo hamwe na satani hanyuma arabahonya mu kiyaga cya kumuriro yahejeje rero abaterera mu kiyaga cya kumuriro yo mana we murazi n'inkuru ndashaka kuvuga ikintu kinaka ngaha imbere y'uko duheza kandi rero turanyarutsa mwitegereze turi hepfo rero ku murongo w'indwi ariko kuva ku murongo w'umunani kugeza ku icumi na kane nshaka mubone ikiba vyose ivyari mu ijuru na vyose ivyari mu isi Mwumvirize gusiri, mureke gusa ndahasome. Ndizera yuko byobaye byiza hamwe nano hasoma mu gitabo hamwe n'umurongo w'indwi. Murabona kandi murabe neza igice cya gatandatu. Mbona hagati ya yantebe na bya binyabugingo bine no hagati y'ababakuru. Umwagazi w'intama hagaze asa n'uwishwe. Afise imitwe ndwi canke amahembe ndwi, nshatse kuvuga n'amaso ndwi twamaze kubisigura. Nibyo mpemu ndwi z'Imana zatumwe kwamaze ija mu isi yose. Murabona ibihendwi by'ishengero za ntuma ndwi zagumije urya muriro waka. Murabona ni byiza. Araza wa mwagazi agikura mu kuboko kw'iburyo kw'ibyagiye kuri ya ntebe. Rero murabe kandi igihe yakoze ibyo murabe ibyabaye. Muravuga ku bijyanye na yubire. Rero nk'uku kumenwa kwa vyayimatanishi gishara kuba turashika ku gacerere k'igihimba cy'isaha inyuma gusa y'ibi murabe ibi kandi turabitangura turaheze ibi kubuyinga ukurikira mu ijoro ahanyene. Kandi mwumvirize neza rero mwiteguye muvuge muti amina. Mwumvirize neza icyabaye. Igihe ivyaremwe vyose vyariko biraniha nta n'umwe yari azi icyo yokora. Kandi Yohana yariko ararira ngo uyu mwagazi w'intama araje araduga. Kandi iki gitabo cyari mu maboko ya nyeneco w'inkomoko, kuko umuntu yaguye hanyuma aragitakaza kandi nta muntu yari abishoboye kugifata burundu kucugurura. Isi nta muherezi nta papa nta kintu. Nk'uko navuze ariko umwagazi w'intama yaduze nta Mariya nta weruye canke weru urya. Umwagazi w'intama yaduze yuzuye amaraso yishwe hanyuma afata cya gitabo kuva mu kuboko k'umwaga kuvyagiye kuri ya ntebe. Kandi igihe babonye ko hari umucunguzi kandi ubugingo bwose bwari munsi y'igicaniro, igihe abamarayika igihe baba kuri igihe ikintu cyose cyabonye iby'igihe ibi byose byakoretse ibi nabyo biracari ku muri kazoza rino joro we ni umuhuza ariko ariko araza kuri ibi murabe. Amaze kwabira icyo gitabo bya binyabugingo bine n'ababakuru 24 baca bikubita imbere y'uwo mwagazi bafise inanga bose n'inzabya z'izahabu zuzuye imibavu niyo gusenga kwabera. Abo nibo bari munsi y'igicaniro basenze haheze igihe kirekire. Murabona basenze kubw'agakiza, basenze kubw'ukuzuka. Kandi aba bakuru bari ko barasuka amasengesho yabo imbere, kuko rero turafise uduserukira, turafise umuvyeyi mw'ijuru waje gusaba ibisabwa vyiwe. Baririmba indirimbo sha bati birakubereye kwakira igitabo no kumena ibikimatanije, kuko wishwe ugacungurira Imana itegereza abo mu miryango yose yo mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe ukabahindurira ubwami bw'Imana yacu no kuba abaherezi bayo. Kandi bazoba abami bo abami mu isi. Bashatse gusubira inyuma kandi ngaha bariko barasubira inyuma kuba abami n'abaherezi. Imana ishimwe niyumva neza cyane kuvuga mu ndimi. Murare mwitegereze, ego ni nk'uko atarurimi ruhagije mfise no muhimbaje narwo ndakeneye urundi ntazi. Murabe neza ndaraba mwumvirize ibi, ndaraba numva ijwi ry'abamarayika benshi. Mwumvirize iyi jubiri iri kwiraba igihe babonye ko umwagazi w'intama yaje hanyuma agafata cya gitabo cy'injungu. Ubugingo bwarasemereye turahashika bose, ikintu cyose abakuru baguye hasi basuka amasengesho ya bera. Iki hariho umuvyeyi yaduserukiya, bakubise inkoro hasi kandi baririmbye indirimbo bavuga bati urakwiriye kuko warishwe. Murabe icyo kandi murabe bano bamarayika. Ndaraba numva ijwi ry'abamarayika benshi bakikije ya ntebe na bya binyabugingo n'ababakuru. Igitigiri cyabo cyari amasinzi n'amasinzi n'ibihumbi n'ibihumbi. Murabe bavugana ijwi rirenga bati umwagazi yishwe abereye guhabwa ububasha n'ubutunzi n'ubwenge n'ubushobozi n'icyubahiro no guhimbazwa n'umugisha. Yubiri imeze gute yari kwiraba mu ijuru igihe umwagazi ayobora apfa kuri cya kibanza cyo guhuza kuza ngaha gutora ibisabwa vyiwe. Murati byo byo baye hafi ya Yohana. Cyabaye hafi ya Yohana tegerezwa kuba yarabonye izina ryiwe ryanditswe hari igihe byabimatanishijwe. Udushashara byamenagurwa tegerezwa kuba yaranezerewe cyane mwumvirize icyo yavutse. Kandi icyaremwe cyose cyo mu ijuru no mu isi n'ikuzimu no hejuru n'ikiyaga n'ibiri muri byo cyose numva bivuga biti byagiye ku ntebe bo n'umwagazi w'intama umugisha ubu wabona icyubahiro no guhimbazwa n'ububasha ibihe bitazoshira amina amina kandi amina yo kandi bya binyabugingo bine biravuga biti amina bano bakuru bikubita hasi barasenga Mupfuka yubile, mupfuka umwanya, igihe umwagazi w'intama yagiye, murabona cya gitabo kiramatanijwe mwijuru amabanga ni kwari uravuga uti izina ryanjye ririmo ndabizi ndabizi ndizera ko ririmo ariko namba ririmo ryashyizwe mu gitabo imbere y'ukuremwa ku isi ariko ikintu cya mbere cyaserukiye uko gucungurwa haje umwagazi w'intama wishwe kuva ku itangiriro ry'isi kandi yafashe igitabo imana ishimwe yuguruye igitabo kandi yamenye ibimatanishijwe udushashara kandi yakigurungitse ku isi ku mumarayika wiwe windwi kugihishurira abantu biwe ngibyo yo mana we habaye iki induru ugusemerereza haleluya abasizwe ubushobozi bwiza ukugaragara kandi umutama Yohana yari yahagaze hariya mwene data semerera yemwe niko yavuze ikintu cyose mu ijuru ikintu cyose mu isi n'ikintu cyose mu mazi byaranyumvise mvuga induru ni amina amina imihezagiri cyubahiro n'ubushobozi n'inkomezi bibe kuri wariho ibihe byose kuvuga ku gihe cy'umunezero igihe ibyo bimatanishijwe udushashara byugurwa Yohana ategerezwa kuba yararabyemwo maze abona hirya y'igihuzu cy'igihe maze avuga ati nguyu Yohana yoyo yaranezerewe cyane gushikaho yavuze ati ikintu cyose mu ijuru ategerezwa kuba yarasemereye si byo ikintu cyose mu ijuru ikintu cyose ku isi n'ikintu cyose munsi y'isi icyaremwe cyose ikintu cyose byaranyumvise mvuga ati amina imihezagiro n'ubwiza n'ubwenge n'inkomezi n'ubushobozi n'ubutunzi n'ibyiwe amina kuki igihugu hishura kwaza yuko umwagazi umucunguzi umubyeyi wacu yagarutse ava ku ntebe y'ubuhuza kandi ko yari yasohotse ngaha gufata ibyiwe yo vuba umwagazi azotwara umugeni wiwe vuba iruhande yiwe ibihe byose ingabo zo mu ijuru zizoba zikoranye yo bizoba ari ibintu by'ubwiza kubona abera bose bambaye ibyera bitagira agasemba kandi hamwe na Yesu tuzoganza ibihe bidashira yo ngwino ufungure umutwe twara arahamagara ku ijambo ngwino ufungure yo nta majambo ufise murabona ngwino ufungure ngwino ufungure ushobora gukora umunsi mukuru ku meza ya Yesu igihe cyose ubu uri kugi agiye nta byizigiro biriho we yagaburiye isinzi ry'abantu yahinduye amazi umuvinyu we yavuze yuko unyizera ibikorwa nkora n'abazobikora yo mana we yarasezeranye ibi bintu mu minsi ya nyuma we yavuze ibi bintu we ubu ari mu gihe cyo guhishura ibi bintu byamenyekanishijwe ngwino kandi ufungure yo ntibigucike mwene data ubu muze twunamika imitwe yacu akanya gatoya ejo mu ijoro kubw'ubuntu bw'imana tuzogerageza kumena kirya kimatanishijwe agashashara cya mbere namba imana izokitumemenera maze ikatureka tukabona uku guhishura uko ariko kwanyegejwe kuva ku itanguriro ry'isi imbere y'uko dukora ibyo mugenzi munyabyaha cyangwa munywanyi w'ishengero ry'akazi uyazi imbega ufise gusa ikarata y'ubunywanyi mu ishengero cyangwa nta karata y'ubunywanyi ufise kandi namba ufise ikarata y'ubunywanyi yonyine woba ugize neza naho utayigize ukeneye kuvuka utegerezwa kuza ku maraso utegerezwa kuza ku kintu gihanagura icyaha neza gushikaho hadasubira kuba uku cibuka namba mutarakora imyiteguro yo guhura n'umwagazi w'intama mu kirere kandi kubw'ubushobozi nahawe mu gikorwa cyanje nahawe n'Imana mushobora byose kandi nahawe n'umumarayika inkingi y'umuriro ndabasabye mu izina rya Yesu Kristo ntimugerageze guhura nawe mufise gusa ikarata y'ubunywanyi bw'ihuriro bw'ishengero ryo kuri iyi si ingo mu gihe umuhuza aho ngeza kumenya kiri ku ntebe adusengera kuko hazoza umunsi aho uzoshaka kuza kandi nta muhuza azoba hari kuko namba tubona igihe tubayemo mu gihe cy'ishengero ry'indwi n'amabanga y'Imana ari aho mu gihe mpemu yera yagaragajwe yerekana ikintu cyose yasezeranye mu gihe cya nyuma n'igihe kingana gute gisigaye mugenzi munyabyaha ingo Mwami Yesu igihe kiriko kirarenga gishobora kuba kirenze gusumba uko twiyumvira kandi turanezerewe kubona iki gihe cegereje ni gihe cy'ubwiza burenze gusumba ibindi bihe isi yigeze kumenya kuwizera ariko kuwutize ni gihe kibabaje gusumba ibindi bihe gishobora kuba carabayeho ntihashobora kuboneka amajambo mu rutonde rw'indome indome zo gukora amajambo yoshobora kuvuga ingorane n'umubabaro biri imbere kandi nta n'ubwo hari amajambo yoshobora gukogwa mu rutonde rw'indome zacu yo kuvuga imihezagira imbere kuwizera data hoshobora kuba hari bamwe iri joro ngaha batagira ibyizigiro kandi n'ibiremwa muntu bafise ubwenge kandi ubunamba amaraso akiri ku mutemere wo guhongera ko reka umwagazi upfe ku ntebe aje mu mitima yabo iri joro maze abahishurire yuko bazimiye kandi n'ibiganza byuzuye amaraso fuguti ingo mu gihe hari igihe cyo kuza ndashikanye ubu butumwa mwami hamwe n'isengesho ryanjye mu biganza byawe ukora icyo ugomba cyose data mu izina rya Yesu mu gihe twunamitse imitwe yacu namba udafise uyu mutwaro kandi utujuje n'ibi bisabwa namba wizigiye ishengero ryawe ryonyine nta na kimwe cyari kihari cyashobora kugucungura namba warizigiye gusengerwa kuwera kana uracazimiye namba warizigiye ibikorwa by'ibiganza byawe ikintu kinaka wakoze ibikorwa byiza warazimiye namba warizigiye ishengero rya nyoko cyangwa kugororoka kwa nyoko kwaso namba warizigiye ibyo warazimiye namba warizigiye imishishimuko minaka ukiyumva ukuntu ibishobisho binaka byo kuvuga mu ndimi cyangwa ugutamba namba ari ibyo gusa wizigiye kandi utazi umwagazi wewe ubwawe utamuzi rero ndagusabye imbere y'Imana utunganye icyo kintu ubu n'Imana bipfuye ibyina mu mutima wawe senga kandi wicishe bugufi gusa kuko Imana yihisha mu byicishije bugufi uribuka Bibiliya yavuze iti benshi bizera barongerekana kandi mu gihe tugusengera ndizigiye yuko uja gufata rwawe irya ngingo y'ibihe bidashira mwami ndaja kuvuga ntego kandi ngingo nibuye none ibuye rimazika tamwubatse ashobora kuriconga kugira ngo ariringanize n'inyubako kugira ngo arijanishe n'inyubako rero ureke mpemu yera gukebe kucuri akugira icyo wotegerejwe kuba nambura umunywanyi w'ishengero yumiye ku migenzo nambura umunyabyaha icyuri cyose namba utagira Kristo utagira mpemu yera Imana ikuronsa amahoro iri joro rero mwami mu buryo butunganye nzuko noza kandi mu buryo bujanye n'ivyanditswe nzuko noza ndaje ubu hamwe naba naguhereje hamwe n'ijambo nditsigiye mwami yuko ijambo rironka ikibanza cyaryo mu mitima w'abantu rijoro namba hariho ngaha batazi canke badafise ivyizigiro vyukuba ngaha kwiyoroheje kwa mpemu yera agerera mu buzima bwabo yuko ibintu vyo gushavura ukutanenwa ukutanerwa canke kwikunda canke ikintu kinaka cake by'iki kintu gihambaye muri bo kandi cabagumije kure yacu canke nemera kanaka canke imishishi mu kominaka cabagumije kure y'uburyohe bwo gufatanya n'Imana yuko babibohorwa ubu kandi urya mwagazi w'intamurya muvyeyi yuzuye amaraso yera yajavuye ku ntebe yaciye mu mico y'insigabwenge y'imihora y'intebe y'Imana yaje kwishutsa umugabane wiwe manu bahiri joroko bamwakira ese ingingo yose yofatwa ku mugaragaro kandi ko ba mwiyegurira ubwabo wonye nashobora kubakeba no kubaconga mw'abahungu n'abakobwa b'Imana ubu mu isengesho ryo ku mugaragaro ndiko ndakora ibi mu buryo numva ndongowe kubikora ku mugaragaro imbere y'Imana nk'uko yigaragaje kuri wewe kandi ntiwari umukristo canke ntiwari icyo twita atari umunywanyi w'idini ariko nshaka kuvuga umukristo yavutse ubwa kabiri ariko wizeye ku mugaragaro k'ubutumwa ari ubw'ukuri kandi wizeye ku mugaragaro y'uko ushobora gukizwa byonyine n'ubuntu bw'Imana kandi wizeye yuko ariko aravugana n'umutima wawe kandi ushaka kumwemera kandi witeguriye ijambo rikori rigukeba icyo wari uri maze rikakugira icyo wotegerejwe kuba mbega uri ishingira intaha ibinyene mu guhaguruka namba hari uwo muntu ari ngaha kandi ashaka gukora kirya gihagije haguruka data wo mu ijuru sinzi byinshi birenze ibyo gukora kiretse kuvuga ijambo ryawe hari hano hari abantu bahagaze bumva ko bataye aho bategerezwa kuba biteguriye iri zamugwa kuba kuko rishobora gushika imbere y'uko ikimatanishijwe agashashara cya mbere kitwugururirwa kandi data ndabasengera jewe nk'umusavyi wawe mpereje iri sengesho kumusenza hambaye Kristo mu gihe basenga ndahereje isengesho ryanje hamwe nabo ku ntebe y'Imana y'isengesho aho ikimazi cyuzuye amaraso kiriri muri iri joro umwanya wari wo wose yashobora guhaguruka ku ntebe kugira ngo aze kwishyuza itunga ryiwe icyo gihe ntamba bazitsindi zisigaye n'urubanza uronse mwama abo bantu bahagaze mu mitima yabo bariko baratura kandi bashaka kureka mpemu w'Imana ngo ababumbabumba baconge kandi abahinguremwo amabuye mazima mu nzu y'umwami Imana ubikore data ndabakuragije ubu kandi wavutse uti uwuzonya turi imbere y'abantu nzomwa turi imbere ya data n'abamarayika bera kandi uburi ngaha imbere ya bose iri joro kandi barahagaze bakwatura kandi mwami nambi ivyo biri kuva ibyina mu mitima yabo nyene nk'uko nzi neza ko ijambo ry'Imana ari ukuri uburi kurabasengera no kubemera mu buntu n'ibirere by'imbabazi by'amaraso yeza y'umwagazi w'intama w'ikimazi kandi bazoba bawe mu izina rya Yesu Kristo. Amina.
Now you that sees these people standing on their feet.
Rero we ubona abantu bahagaze uyu mugabo akiri mutoye neza ngaha nabo bahagaze mwebwe mwumvise yo icaha cyose n'ugucirwa kwiteka byagiye. Ndashaka ko muhaguruka gusa hamwe muri mwebwe babegereye mu bakore mu ntoke maze muvuge mu kimwene data nzogusengera mushikanje ndiko ndagusengera. Mubakore ko mu ntoke gusa maze muvuge muti Imana iguhezagire kandi ubisigaye biri mu kiganza cha mushobora byose muvuge muti nzosenga kandi nzokora ivyo nshoboye byose kugira ngo ndabafashe mu bwami bw'Imana. Yo ari kwara hamagara uno munsi. Yo Yesu ari kwara hamagara. Ari kwara hamagara mu bugwaneza uyu munsi. Mbega muramukunda? Mbega si gitangaza? Yo mbega twokora iki tudafise ibi? Umuntu ntazotungwa n'umutsima gusa ariko umuntu azotungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana. Yo ngaburira mwami ku ijambo. Ntimuhebe gukoranira hamwe nk'uko ari umugenzo mu batizera kandi murushiritse uko mubona wa munsi wegereza. Imana ibishatse jo mwijoro ku bw'ubuntu bw'Imana nzogerageza hamwe n'ibindi mwo byose kumusaba ngo adusengere ku buryo ibanga ry'ibi bimatanishijwe udushashara mu gihe bizokuguruka bizotangaza ijambo ry'Imana ku bantu gushikaho tuzokoranira Imana ibane namwe tugisikaho tuzobonanira Imana ibane namwe. Kandi rero nsubije igikorane mwene data umwe wa mwene data Neville umwungere nibangahe bakunda mwene data Neville. Rero twese turamukunda. Egeri imbere mwene data Neville, mwene data Neville, Imana iguhezagire mwene data.
Expect great things of the Lord as we have already received from his bountiful hand. Shall we bow our heads together in a word of prayer?